mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, uguhishura kwa Yesu Kristo bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya kane kwezi ku 12 umwaka w'igihumbi kimwe 1960 mu gitondo i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane mwene data Neville, murashobora kwicara. Nizera ko higeze kuvugwa ngo naranezerewe hamwe bambarira ngo tuje mu ngoro y'Uhoraho. Ubu turasabye imbabazi ko tudafise inyubako canke ikibanza co kwicaramwo kuri abo bose bari ngaha, kandi nkumbure bazokwiyongera mu ndwi z'abantu bazoza kumviriza mu gikorano. Ariko impamvu y'uyu mwanya udasanzwe n'uko two muhemu yera yanshize ku mutima ku kugabisha ku cyemezo yuko ishengero muri iki gihe ryoronka ubu butumwa, kuko nizera yuko ari ubutumwa bugaragara kurutya ubundi muri Bibiliya, kuko bihishura Kristo mu ishengero ryiwe muri iki gihe. Rero nta n'umwe ashobora kugira ukwizera cyangwa kumenya icyo bariko barakora cyangwa aho bariko baraja, kiretse bafise bimwe kintu kinaka bashingirako ibyiyumviro byabo n'ukwizera kwabo. Ku bw'ibyo nambi byanditswe byaraduhishuriye Kristo muri iki gihe cya nyuma n'ukuntu igihe kimeze, byo tubera byiza kubirondera no kubona aho tugeze. Rero turababaye yuko ishengero ryacu ritagutse umunsi umwe turizeye kubironka, kandi iyi minsi niheze by'umwihariko niga kuri iki gice cy'akahise cy'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Nahuye n'ibintu ntari bwigere niyumvira yuko byokwigera bishika by'ukuri, kandi byanatumye numva yuko inyuma y'ibi bihendwi by'ishengero noba nabihejeje, noshimye kugira urundi rukurikirane rw'uko rwo kuzana ishengero ry'ukuri n'ishengero ry'ikinyoma hamwe, kandi nyene guca mu by'akahise no mu byanditswe. Nk'uko igihe kimwe nihatiye mu butumwa gufata umuzabibu w'ukuri n'umuzabibu atari wo dusanga muri Bibiliya, kandi tugiye kugerageza kuronka intebe nkeya mu gihe ndiko ndiyumvira abantu bagerageza kuba bicaye. Rero tugiye kuronka kugerageza kuronka intebe zindi nkeya, kugerageza kuzuza ibibanza inyuma no hanze n'izindi nkeya iruhande, ku buryo dushobora guha icyicaro abantu bakeya igihe cy'ibikorano. Rero kuri ibi nobatse umwe muri mwebwe byega by'ukuri byereka ibi bintu yoza igihe cyose tugiye kukubisigura, kandi sinokwiyemeza cyane ngo niyumvire ubwanje kwiyemeza ku iki gitabu gihambaye cy'ibyahishuriwe Yohana ca ibihendwi by'ishengero, ariko mparura ku mugaragaro ku Mana kubwo kumbishurira mu gihe nzoja ndabishikiriza. Kahise gasanzwe na kakavuye ku mubahinga bahambaye muri kahise nzi nashize mu cumba nigiramwo ubunyene ibi bivugwa ko nka bitanu cyangwa bitandatu, Babuloni zibiri za Hislope, igitabo cy'abamaratiri ba Fox n'ibindi bitabo bihambaye nk'inama y'imbere y'indi Nikaya, nk'ibitabo bine kuri ibyo by'impapuro 400 muri ibi buri gitabo, kandi hari inama y'Inikaya na kahise kose dushobora, kuko inyuma y'ibi kuva kuri bande magnetike twagiye kwandika icyo twiyumvira kubihendwa ibyishimo ngero kugira ngo tubirungike ku isi yose uko dushobora, kuko turi mu minsi ya nyuma, turi mu gihe cya nyuma. Ntibyigeze biba ibintu biboneka neza mu mutima wanjye kugeza ku matora aheruka, kandi rero nabonye aho tugeze. Rero Mwemu yera yatanguye kumishurira kugabisha abantu no gushyira mu mwanya wabyiri, kandi sinshobora kubikora mu ishengero nk'iri uko bikwiye. Kandi rero nicaye maze nkandika gusa igitabo numva yuko namba ngiye kuri ya rutari kandi uguhumekerwa kwa mpemu yera hagati mu bakristo kunza ko kugira ngo kumfashe maze nshobore birushirije kwandika igitabo rero mpejeje kugikura kuri bande kuko hariya twaba dufise uguhumekerwa kwavyo ibitabatankeka bizoba bimeze nk'ivyashizwe ku murongo gatoyi kuko ngaha dushiramwe ibintu tutoshobora gushira mu gitabo kandi rero tu kandi dufata umwanya urenze uwo kubisubiramo canke jewe nkabisubiramo kandi rero mu gitabo byose bizoshirwa ku murongo ariko tugiye kugerageza kubironga byose uko dushobora kuma bande rero ama bande buri chori nyandikwa n'ibindi abahungu bazobishira neza hanze y'inyubako hari ubu nshobora kutabishobora ijoro kurindi mu gihe twishizemo kugerageza kubyicubahiro cy'Imana kuzana ubutumwa mu ndwi bw'ishengero cyane ibihendwe bishengero mu majoro ndwi dufata igihe kimwe buri joro nko kuwa mbere mu ijoro Efeso kuwa kabiri mu ijoro Simuruna kuwa gatatu mu ijoro Perugamo kuwa kane mu ijoro Tuwatira kuwa gatanu mu ijoro Sarudi no kuwa gatandatu mu ijoro Philadelphia no kuyinga mu gitondo hamwe no kuyinga mu ijoro rawo dikiye gice shengero tubayemo mu gutanga kahise k'ishengero ry'inkomoko n'abanditsi n'abahinga muri kahise n'abamarayika b'ico gihe n'ubutumwa n'ibyo ishengero ryaciyemo nk'uko byakurikiranye gushika iki gihe kandi biratangaje kubona ukuntu ibyavuzwe byose bitaraba ibyivyanditswe bijanye neza na kahise neza na neza gushika kuciyumviro cyabyo byara nantangaje cyane gushikaho ejo hahise nasomye gushikaho numvise nk'amaso yanje azimye rero narasohotse maze mbwira umukenyezi wanje nti sinigeze ndota ako byari bimeze kurya murabone se ukuntu byari bihambaye kandi ubigihe kimwe byoshoboka ko ntoshobora kubitangira byose ijoro rimwe ishengera ubutumwa bw'ishengero kandi nambara ntashoboye kubutangira ijoro rimwe rero bukeye mu gitondo isaha zine bizota ngazwa buri joro kuri abo bashaka kuza no kumviriza ibisigaye kuko tugiye kugerageza kubushira kuri bande nzogira ibikorane rero kuvisa hazine mu gitondo gushika saa 6:00 kugira ngo ngerageze kuza no gutumwa busigaye kuko bashobora kubufata kuri bande si twatangaje yuko atabikorane byo gukizindwara bija kuba kuko turiko turagerageza kuguma munsi y'ijambo ry'ubuvugishwa bwa Bibiliya rero twaragize igikorane cyo gukizindwara haheze igihe gito cyane ngare yari ibikorane bimaze kurangira hanyuma tuzogira ibikorane byo gukizindwara ubugira kandi nga ariko ubu ndashaka ko ibi biba ibitahuritse ku buryo umuntu wese ashobora kwibuka yuko ubu nga byoshobora kudukomeretsa no kudutsitaza kandi bikaduha twese kunyiganyiga guhambaye ariko nta kindi njejwa atari kwigisha ijambo ibyo birahagije nyene kuguma neza ku ijambo kandi byoshoboka kenshi muri ibi bihe by'ishengero ko byokwerekana kw'idini ry'umuntu munaka kandi bibaye ntibisigura ko ari ugukara no kuvuga gusa icyo byanditswe byavuze no guhishurwa ndabifitiye kandi namba mwiyumvira yuko ntari mukuri muri ibyo rero ntimubimpore isengera gusa kugira ngo Imana inyereke ikiri ukuri kuko atankeka ndashaka kuba mukuri kandi rero ikindi kintu ndatahura yuko icyo njejwe mu gikorane nk'iki ari ukwigisha abantu kandi yuko mpemu yera zombaza amajambo navuze kuri iya rukari rero murabona ukuntu nigisha ibi ku mugaragaro rero no ba nararonsi bahandi hantu hanaka ariko ko ari inyigisho rero mu bikorane by'ubutumwa bwiza umwe wese muri twebwe afise icyumviro canke ukurobanura impemu canke nk'uko byagiye biraba mu gihe kandi dufise amashengero yacu bwite n'icyo amashengero yacu yatwigishije n'icyo twizera sinkunda kujya mu ishengero ry'uwundi muntu munanga canke hagati mu bantu nk'abariya no kuvuga ibintu kibinaka binyuranye n'icyo abantu bigishijwe kuko inyuma ya byose naragerageje gutangaza yuko namba umuntu ari umukatolika kandi aharura agakiza k'ishengero katolika yarazimiye cyangwa umubatista aharura ku ishengero batiste yarazimiye cyangwa umupentekote aharura ku ishengero pentekote kugira ngo rimuhe agakiza yarazimiye ariko ishengero iryo ari ryo ryose ariko namba uwo muntu yishimikije by'ukuri ukwizera kw'ibikorwa byakozwe na Kristo ikaruvari ariyo yarakijijwe sinezwe ishengera rimwe kuko ni kubwo kwizera twakijijwe kandi kubwo buntu rero rimwe na rimwe mu gukora ibi rero nzokwiyumvira mu nyandiko yanjye ntoya bwite hano twatanguye haraciye imyaka myinshi dukoresheje gusa ibice bishaje bya beto n'ibindi kandi ni nk'uko ari ahantu hera kuri twebwe turabyanka turanka gusa kuyibona yarahindutse mu buryo bumwe kuko aha niho Imana yatanguye ubwambe guhura natwe mu gihe tutari tunafise naho guhonyoza ikirenga ariko igezaho izaza kandi turi mu mugambi wo kubaka ngaha kugira ngo aha hantu hari urutonde rw'amazu huzura ishengero ngaha rero kugeza icyo gihe ndumva ko ninagaruka mvuye ku rubuga rw'ubumisiyonari aho ntazositaza bene data kandi cyangwa ubutumwa n'ibindi rero bimpa uburenganzira bwo kuvuga icyo niyumvira ubwanje hanze yaho mvugira ubutumwa nga rero kubw'ibyo namba muvuga muti nigishijwe ibidahuye gatoye kandi rero muri ibi dutumira umuntu wese ashaka kuza murabona nta n'umwe amahera igikorane cyangwa ikindi kintu n'ishengero ryo ngaha kandi uwo ari we wese ashaka kuza arahawe ikaze nimuze gusa mwidegembya kubw'ibyo ndabatumiye kuzana bibiliya zanyu mu bikorane igikorane icyo ari cyo cyose kandi muzana ikaramu n'urupapuro ubundi rero hamwe n'insiguro zose n'ibindi sinari gushobora kuzana ibitabo byose ku bw'ibyo naranditse gusa naranditse iminsi yose kuri uru rupapuro ibyandiko bikeye nkuye muri kayisegi n'insiguro n'ibindi kugira ngo nshobore gusa kubisomera muri ibyo byandiko ngaha aho kuzana igitabo no kugenda nzingurura impapuro ariko hageze ku byanditswe turajya gukoresha bibiliya hanyuma mu nsiguro ndaja kubisigura uracanye kuri kayise umuhinga muri kayise yavuze uwo ari we n'ibindi hanyuma mu nyene mu gihe icyo gitabo caramuka kije rero aho turashobora kucandika n'imashini neza rero maze ibintu byose bigakorwa neza rero tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dutangure kare kandi tureke abantu bagende kare bishoboka bizoba ari iminsi umunani bikorane kuva ku wiyinga gushika wiyinga muri iki gitondo ndatangura igice cya mbere kivyashyiriwe Yohana mu gitabo ibyahishuriwe Yohana kandi ibyahishuriwe biri mu bice bitatu kandi ibice bitatu mbere nibyo tuzokwigisha ko muri iyi minsi umunani mu gihe igihe kimwe cy'ishengero kimwe cyoshobora kudufata ukwezi ariko turajya guca mu masonga nk'uko tubyita rero nimwaronka igitabo bizoba byanditse mu buryo buramvuye rero ibyahishuriwe Yohana ibitabo bya mbere bivuga ku ishengero hanyuma ishengero ikavaho ntidusubira kuribona kugeza mu gihe cy'iherezo kuva mu byahishuriwe Yohana na rimwe gushika gatatu n'ishengero ibyashyiriwe Yohana kane gushika cumi n'icyenda n'Isirayeli hanga hanyuma cumi n'icyenda gushika ibiri na kabiri n'ibyo mihamwe hazoba ibiza n'imburi n'ibindi ku iherezo biri mu bice bitatu murabona kandi turafata ibice bitatu bya mbere bijyanye n'ishengero n'igihe cy'ishengero turimwo rero icya mbere bishobora gusa n'ibiteye ubunebwe kuko dutegerezwa gusubira inyuma tugashinga urufatiro narasenze kandi ndiga kandi nkora ibishoboka byose kugira ngo ngerageze kumva muri jewe mpemu yera inzira y'inaka yo kubishyiraho kugira ngo abantu babibone kandi dushobora mu kubibona kumurikirwa kandi bikadutuma twiyegereza Kristo kuko turi mu gihe cy'iherezo kandi n'ikintu gitangaje cyane mu gihe namye niga kahise kugira ngo menye ingene iryo shengero ryatanguye n'uburyo ryahagurutse n'ibyabaye no kubona urwo rubuto rutoya rw'imana rugendagenda mu gico cyose cyo muri bibiliya bihe rugenda rwose hafi mu kibanza kimwe rero ejo mu ijoro tuzotangura kandi tuzokoresha ngaha ibipapuro bininiya oya si ibipapuro bininiya ahubwo ni kibaho kuko nshaka kumera nk'umwigisha ndabikuye ku kibaho nizera ko umwigisha w'ishuri ryo kuwiyinga umwe muri bafise ikibaho ndabibona inyuma ngiye gusaba umunyezama akizane agishyire ngaho imbere ku buryo nshobora kwishimikiza kuri icyo kibaho no kubyandika ku buryo ubimenya neza kandi urashobora kubishushanya ku rupapuro rwawe n'ibindi no kubironka hafi uko dushobora kubizana ariko ndashaka gusa kuvuga ibi mbere yo gutangura akubona itanguriro ry'igihe cishengero no kubona ingene inkumi inyigisho n'ibintu zishigishije n'ibyo bibiri yishimikiye ko hanyuma rero kubona iryo shengero nk'umukugira kabiri w'intumwa ingene ryatanguye kuja kure z'iyinyigisho z'ukuri ryazo umukugira gatatu wagiye kure cyane ku mukugira kane ryari ryacitse ishengero ry'akazu yazi ishengero rya ishengero rya kazuyazi hanyuma rero ishengero ryuzuye mpemi byo ibindi bivuze n'icyubahiro nubashe cyane ishengero ry'umuntu wese kuva mu itanguriro gushitsa iki gihe ishengero nyaryo ry'ukuri ryabaye ishengero rya Pentekote n'ukuri Imana yarazigamira ishengero kandi kenshi ndibaza igihe Yesu yavuga ati yemwe mwabusho buto nimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami nibajije kenshi icyivyo bisigura yamara ndabitahuye ubu mu ndwiheze twagize igikorane chef reporter Louisiana igikorane cyambye mu gihambaye kuruta ibindi nigeze kujamwo mu buzima bwanje chef reporter nari nafasha karuhuko gatoyi hanyumba nja ikintu kitwe na mwene data Wood ngaha umwe mu badiakoni bishengero cyangwa abajejwe imibereho y'ishengero guhiga twagiye mu mashamba nari narashe inkezi ya mbere maze ndavuga nti ndaja kurindira gusa kuko hariho umuntu umwe haraciye yahaciye ari kumwe n'imbwa nuko ndavuga nti ndaja kurindira gusa gushitsa inkezi zigaruka zivuye mu myobo zaduze mu biti zija mu myobo none ubu naho zinyegeje navuze nti nizanyeguruka ndaja kumara ngaha ndindire kuko harakanye rwose kandi hari igikonyozi n'amatwi ariko arasha kandi murazi umuya ukazuzana na mu myonga navuze nti ndaja kurindira gushika inkezi zigarukira nkimara kwicara mpemuyere yavuze ati haguruka amazuduge hariya hantu wita umwonga w'ibinonora imitsi hariya ndaja kuvuganirayo nawe nuko ndaduga aho hantu nita umwonga w'ibinonora imitsi kuko igituma iyo myonga nayihaye amatsi ubwanje kwari kugira ngo menye aho ndi umwonga w'ibinonora imitsi kwari kubera yuko yari afise naragiye yo maze mbona inkezi 16 ziri ku giti kimwe narashe iyi mpera izindi zose ndazirekera hari maze ndagenda kuandi kukoni ko kwinonora imitsi ikintu cyo gukora kubw'ibyo rero nahise umwonga w'abinonora imitsi maze arambwira ati ahantu wita umwonga w'abinonora imitsi suko yahisuka ariko ni jewe nahisuka nuko ndaduga nja hejuru y'uwo mwonga nicara munsi y'igiti cy'umwero nica ndarindirige nk'igice cy'isaha nuko ntiyagira igishika naryamye hasi n'ubikinda hasi nsanze amaboko nuko arambarira kandi igihe yabikora amajambo yamishuriye kuri iki cyanditswe nyine tugiye gushika ko muri iki gitondo sinari bwigere ndakibona imbere yaho mu buzima bwanje bwose kandi rero igihe nashika ichef reporter muri Louisiana hari umugore yari afise ingabire yitwa Madame Shrade haciye imyaka myinshi aho umumarayika w'uhoraho yansangaho akunkengera y'uruzi ubwa mbere kandi yaragaragaye muri urya muco ya n'amajambo yavugiye hari inyuma y'imyaka 11 igihe ninjira mu ikoraniro y'umugore mutwe yarahagurutse hanyuma avuga mu ndimi kandi arazisobanura rya ijambo kurindi nk'iryo urya mu marayika yambwiye kandi uwo mugore mutoyi nyene igihe ninjira mu rusengero aho canke mu kibanza chef reporter aho twari mu ishengero rya Vita Bernacle mpemu yera yagiye kuri urya mugore kandi avuga ijambo kurindi nk'ayo mu marayika yari yambwiriye hariya ku musozi rero mpemu yatanguye gukora hanyuma atanga insigura avuga ibintu bitarashika kubwo guhishurirwa kubwo ubuvugishwa ibintu byashitse mu gikorane cy'ijoro izokurikira kandi nta nari rimwe ritashitse imbere yaho umugore mutoya yahagurutse mu ikoraniro umugore w'umubatiste yaraje ngaho atazi icyo yoshobora gukora kandi yarahagaze hagati mu ikoraniro hanyuma mpemu yera yamanutse kuri we nuko atangura kuvuga mu ndimi umugore w'umubatiste w'ishengero rya mbere rya batiste chef reporter kandi rero ntiyamenye ibyo yarayakoze imbere ntiyoshoboye kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose mpemu yera yatanze insiguro avuga ati ni kuhora hagize mu meza 3 Hazobi mpemu ya Mose ya Eliya ni ya Kristo zizokora igihe igikorwa muri uru rusengero kandi byarashitse neza zana neza. Umugabo w'umubatiste w'imiridiane muri Mississippi yagira ashira ikiganza ciwe kiri frigo yiwe kugira kuremwo ikintu kinaka. Rero mpemu w'Imana yamuje ko hanyuma avuga mu ndimi atazi ico ariko arakora, kandi mbere yo gushobora yo gutahura ico yariko arakora, mpemu w'Imana yari yahishuye hanyuma avuga ati ndi chef reporter muri Louisiana umukozi wanje azokubwira ico ukora. Yaharaje hariya kandi avuga ati bi sindabitahura ntibyigeze binshikira imbere y'uwo mana we tubayeho mu bihe byanyuma neza imbere y'ukugaruka k'umwana. Iri shengero ritoya ryamye na ntarya ari nke warya Pentecote. Siniko ndavuga aba Pentecote bidini, sibo ndiko ndavuga ariko abantu bafise imigenderanire ya Pentecote. Pentecote si dini, Pentecote ni imigenderanire. N'uwo wese ashaka umukatoliko mu yudumu presbiteri mu pe Methodist mu Baptist ushaka wese natse nimigenderanire umuntu Imana niyitwarira ikidini. Eka mbere n'abanyamahanga nk'ubwo bwoko canka abantu yitwarira ikabantu, ushaka yoba umuzungu mwirabure uw'umuhondo w'inganginagina umu Methodist mu Poroti mu Katolika uwari we wese murekaze uwari we wese ndanezerewe cyane ko yabikoze uko nda.
Whatever he is, let him come. Amen. Whosoever. I'm so glad he made it that way.
Nk'uko uwo muntu yabivutse umunsi umwe noshima ndamwumva avuga ibyo kurusha guhamagara izina ryanje ngo reka William Mariam aze, kuko byoshoboka ko hoba ba William Branham barenze umwe ariko igihe avuga ati ugomba naze ndazi ko ndimbwo kubw'ibyo dushobora kwiyumva twese ugomba wese naze. Ubu ndazi ko hari abantu benshi barindiriye hano hanze mu mahoteli n'amamoteli bavuye ku isi yose. Murabona hariho abantu bavuye muri irirande n'ahantu hatandukanye barindiriye iyo nanda niyo ndagana, ariko sinshobora kubakira ubu nshaka gutanga ibi. Murabitahura igihe mvuye muri izo ngendo ngaruka mu bisanzwe kuraba uwo ndofasha kuko barubaha iyo ndaga ariko neza ubu dutegerezwa kubareka ngo bagende kubera ibi. Ubu gusa ikintu kimwe imbere y'uko dutangura kuri iki gitabo ku ntango ryari shengero Pentecote, iryo shengero rya Pentecote ryavuye mu bushobozi bwa mpemu hanyuma bwandi iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bugira kabiri ryatanguye kurwa. Ishengero ryahindutse imigenzo mu gihe cya kabiri cy'ishengero ryabaye by'ukuri ry'imigenzo, ariko rurya rubuto rutoya rwa Pentecote rwabandanije gukura muri mpemu hanyuma rishika mu bihe by'umwiza nk'imyaka 2400 n'ibirenga n'uguhamwa kubi. Icyo gihe gitoya cya Pentecote cyabandanije kubaho giciye muri iby'ingene na cyashoboye kubaho ntimubimbaze, cyari ikibanza cy'uhora ikintu cyonyine cyoshoboye kubikora, kuko babazirika ku nkingi kandi bagafata abagabo rero bakabahindukiriza ku gishitsi, hanyuma bagafata imambo rero bakazicumita mu maguru yabo nyuma bakareka ibikoko imbwa zikabarya uhereye ku mugongo kandi zikabakwega mara imbere y'uko bapfa. Bafata abagore bakabaca amabere n'umukasi nk'uku ibere ryabo ry'iburyo kandi bahagaze hanyuma bakareka ayo maraso gusa agasohoka gushika ubuzima bwabo bubavuyemo. Bafata abana n'abagore bafisinda bakabagaburira imbwa n'ingurube igihe bariko bararaba bitwa ngo n'abakristo, ariko Bibiliya yavutse kandi Yesu yavuze ati kandi igihe kigiye kuza uzobica wese azogira ngo agirire Imana ikimaze. Murabona kandi ubico kintu cari ekweze gushika mu kindi gihe, rero mu nyuma caragaragaye. Rero turabona ico ishengero ryabaye mu ihinduka ry'ibintu ryarikuyemo kandi ririkuramo kuva ico gihe. Rero ryarahunze mpemu gushika kuri iki gihe cya nyumaho rigeze kwiyunga ubwaryo no kugira igishusho cy'igikoko. Ariko iyo mpemu ntoya izoba mu mitima y'abantu gushika Yesu agarutse, izobikora kumitsi ivyo mu mitwe. tuzobi chapa kumakarata dufata kaise nibindi hanyuma ndabere kivyari byo neza na neza ndabere ke mufata kaise ubwanyu mugasome murabe ibyo bibiliya yavuze hanyuma rero nivya kaise kavuze murabe ngene gusa bihuza tankeka nkuko yo ese twese twotofata ibi nkigisomwa ariko se twobifata ku mugaragaro ku mugaragaro nkimburi ya mpemu yera kandi dusenga umunsi nijoro ntiwemerere ikintu nakimwe ngo kiguhagarike ariko urase ariko urasenga turinjira ibyo biza kuzuza ubuzima bwabo bantu bahambaye inyuma hari ingene bitanze muzobona ingene mwakoze bike ibyo ibintu bituma niterara isoni rimwe na rimwe ingene dukeneye kuronka ibikintu cyose byoroshe kandi abo ibintu byose byari bigoye rwose kuri bo bayerera Pawulo avuga mu Baheburayo ati 11 bambaye insato z'intama n'iz'impene bari baburaniwe baba bazwa bagirirwa nabi mbega igi ishinga ntaye cyacu kizobi kihe impande y'icabo kandi dutegerezwa kuronka ikintu cyose ciza ubu gusa kubwo kubaha imbere yuko twugurura ibitabo nifuza ko twese ababishoboye twohaguruka gusa kanya gatoye kugira ngo dusenge rero n'umutima wanyu wose wimvuga kuri vuga isengesho kubera akumana mwami imana muremyi w'ijuru n'isi nye n'ubugingo budashira kandi utanga ibyiza byose n'ingabire zihebuje turagusabye mwami ubwa mbere uduharirwe kutitaho ibintu n'ibyaha byacu n'ibigabitanye twagukoreye no kudahuza n'abandi n'abagenzi bacu Yesu uyu mwanya mutoya dukoraniye mutoba gusa uwo kuba ku bugingo bwacu bwite ari kwese wo tumurikira ku buryo kandi uduhumekere kugeza aho tugenda kubibwira abandi ese wobe umwanya wo gusubira kwihereza Imana kubumwe n'umubiri wose wa Kristo hanyuma twitegurira izamugwa mana data si kubwa ibishobisho byanje bwite mu kumenya yuko umukozi wawe n'abandi bakozi bawe badashoboye iki gikorwa gihambaye turatahura abantu bahambaye batwitangiye imbere bagerageje n'imitima yabo yose guhishura ibi cyane kuvuga kuri uko guhishurirwa guhambaye rero rero turatahura yuko turi abadashoboye kurusha bo bukobari ariko ni wewe gushobora kwacu kandi ndakwinginze data wo mwijuru ze gukora ikintu cy'umwihariko muri uyu mwanya mpemu yera ashobore kuba uwa mbere muri buri mutima ekebe iminwa ivuga n'amatwi yumva hanyuma igihe ibi byose birangiye turabigushikaniye ese twosohokiye inyubako tuvuga tuti byari byiza kuri twebwe kuba hariya mpemu yera yavuganye natwe igihe twari twicaye hariya kandi ubu turiyemeje gukora ibyo dushoboye byose mu gihe imico yo kukagoroba iri kwiraka biturose mwami ese muri kino gikorane wo tuma abagabo n'abagore bafata igihagararo bushasha ese wo hagurutsa abavuga mu ndimi n'ubusobanura indimi ese wo hagurutsa ingabire z'ubuvugishwa hagurutsa abigisha bungera abavuga butumwa n'abandi kugira ngo ishengero rishobore kubakwa hagurutse abamisiyonari bashobore kuja kurubuga hariya hanyuma bajana ubu butumwa bwiza bw'ubwiza ahariho hose ijambo rizogenda rishobore kuzorwa mu ivu ryiza ribyara amajana kuko twizeye yuko turi ku iherezo ry'igihe iherezo rya byose riri hafi nuturonse ibi bintu data kandi hejuru y'ibi byose mwami muri uyu mwaka mfashiriza uwufisi ica keneye kuko ndabisabye nk'uko nishikanye ubwanje kuri wewe kubw'ibi bikorane mu izina rya Yesu Kristo amina I told you that I'm going to be a little bit of 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 a little bit
Let your ears be open to the moving of the Spirit of God. Let your hearts be understanding, because I'm going to speak to you, my people, by this the prophet. He's going to bring out of the depth of this my word thing that's going to amaze your understanding. He's going to open to us, to you, many things that you will never understand except to be spiritually discerned and revealed to you to get started. Search your hearts, children, look unto him, that he might be able to be pleased through the prophet to bring the things to your attention that he desires you to hear. This is the warning. This is the last time these words are going to be said to many people's hearts. This is the time that our understanding must be made fruitful. So as the Spirit speaks to our prophet, and our hearts that may have understanding, let us gather close, lest we miss something that is too precious for us to miss.
Mighty God, who raised up
Mana mushobora byose wazuye Yesu Kristo mu bapfuye
turanezerewe
no kumenya yuko impemu yawe igerereye muri twebwe ya Mariya kuri ntiyigere igira ijambo ry'ikinyoma kandi ubudatemeza birushirije ijambo ryawe igihe turisoma ku bw'icyubahiro cyawe ese kandi buri mutima nk'uko wavuze uti nimwitegure kandi mube magabo kuko agiye kuba ibi kintu kinaka bishobora yuko abantu bariko baragabishwa ubwa nyuma mu kuvavanuriye n'ibyo bakora ubu bagana mu nzira y'ukuri turagushimiye Mana wera mu izina ry'umwami mwana wawe umwami Yesu amen.
Turning now
tuzingurura ubu mu gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana igice cya mbere. Ubu ubwa mbere nshaka gusoma imirongo itatu ya mbere y'ibyashyiriwe Yohana, uguhishura kwa Yesu Kristo ko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe bigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye byose n'iby'ijambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo, kandi no kuri byose n'ibintu byose yabonye. Hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Nk'uko navutse ubwa mbere, ubu muri ibi tugiye kugerageza gutanga umwihwezo mutoya ubu w'igitabo ku bijyanye n'akahise n'ibindi. Muri buri gihe iyo mumbonye nisunga ku mpapuro mba nanditse ko ngaha, biratahuritse yuko mba nabikuye mu byo abandi bashikirije hamwe n'ibindi. Ubu umwanditsi w'iki gitabo ni Yohana Uwera Yohana va ku Mana, yanditse kurunganwe rutsoza abe rwerekeje kuba marayika indwi b'ibihendwi bitandukanye by'igihe cy'abakristo, igihe cyo kuva mu minsi y'intumwa gushika kukuza k'umwami. Hanyuma ubu ibihe bigaragara mu rukurikirane buri kimwe kuva mu iduzwa ry'umwami wacu gushika mu igaruka ry'iw'ubugira kandi. Buri gihe cy'ishengero cyerekanwa nk'igihe cya mpemu. Buri gihe cy'ishengero gishobora gushikama ubwacyo ku bw'ibyanditswe byacyo n'ibya mpemu avuga muri bo. Nk'uko mpemu avuga, buri gihe gishobora gushikama ubwacyo. Buri gihe cyabyaye umuzabibu w'ukuri wa Kristo, in whom you gain a candiburi, a chab, Mutsari, Winguru Kitsi, in whom you kichuju.
Historians agree.
Abahinga muvyaka hise barabyemera. Ubu n'ubuzima bwa Yohana. Yohana yabayeho imyaka yiwe yose ya nyuma mu gisagara cyo muri Efeso. Kandi acapfira hariya yari ku kizinga cya Patimosi. Igihe yandika igitabo cy'ibyahishiriwe Yohana ntiyari inkuru y'ubuzima bwiwe ariko inkuru ya Kristo mu bihe bizoza murabona bwari ubuhanuzi ntibwari ubuzima bwa Yohana ntibwari ubuzima bwa Kristo ariko yariko aravugishwa ku bw'igihe kizoza. Ntikwari ukuvugishwa kwiwe kwavurwa ariko uguhishurwa hejuru k'umwami by'ukuri. Ntikwari uguhishurwa kubera Yohana ava ku Mana ariko uguhishurwa kwa Kristo umwami. Ni igitabo cya nyuma cyo mu isezerano rishasha yamara kivuga itanguriro n'iherezo by'igihe cy'ubutumwa bw'ibwiza. Turafise abanyabwenge ba Bibiliya babyemera. Indome ku bihendwi by'ishengero zaranditswe biciye mu buvugishwa ku bihe bizoza. Paul yanditse ku by'ubuzima n'ubwiza bw'amashengero ndwi byabayeho mu gihe cyiwe. Yohana yanditse ku by'ubuzima n'ubwiza by'amashengero ndwi muri kazoza. Yuko Yohana yari karavuga abungere ndwi canke intumwa nka neza na neza abakristo bose munsi y'aba bamarayika ndwi batandukanye. Rero igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ubu tugiye gufata nk'uko twabisangiye muri iki gitondo no kuri uno mugoroba, kandi turaza kugerageza kubarekura nka saa tanu ku kadomo cyangwa saa tanu na nusu ikintu nk'icyo, hanyuma turaza gusubira gutangura saa moya y'ijoro. Rero ibigize igitabo cya mbere, umurongo wa mbere, birivugira ubwabyo kuko ni uguhishura kwa Yesu Kristo. Umurongo wa kabiri, Uwera Yohana ava ku Mana n'umunyabwenge w'ibyanditswe n'umugurano. Umurongo wa gatatu, imihezagiro ishikirijwe kuva ku murongo wa kane gushika ku wa gatandatu, icyubahiro ku ishengero. Umurongo w'indwi, ibimenyeshejwe. Umurongo w'umunani, ubutwari bw'ikirenga bwa Yesu Kristo. Kuva ku murongo w'icyenda gushika ku murongo wa mirongo ibiri, iyerekwa ku kizinga Patimosi. Rera kandi umurongo wa 14 n'uwa 15 havuga ubwiza ndwibyiwe bw'uwariwe. Yo birahimbaye iyo tubona Kristo mu bantu biwe ndwi, bi abantu biwe ndwi bakamerekiwe mu kuzuka k'ubwiza bwiwe. Ubu ijambo ry'umutwe ryerekana umuntu, uguhishura kwa Yesu Kristo. Si uguhishura k'Uwera Yohana ava ku Mana, ariko uguhishura kwa Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero ijambo ry'Ikigiriki uguhishura ni apokalipse, bisigura uguhishura. Kandi nariko ndafata rirya jambo nongera ndarirondera, risigura ibyahishuriwe Yohana. Niku nk'umubumbyi yagize igishusho gihambaye kandi yagifukishije umwitwikiro, hanyuma rero yaragiye maze amena uwo mwitwikiro, hanyuma ahishura ibyari inyuma y'umwitwikiro biragaragaye. Kandi iki gitabo si igihishura, bikwiye Yesu Kristo wari we, ariko kivuga atanteka ubumana bwiwe n'uburyo ariho muri ndwi hamwe n'ibintu, ari nk'umuherezo, umwami n'ibindi, ariko n'uguhishura kazoza k'ibikorwa byiwe mu gihe cy'ibihendwe by'ishengero bibandanya. Ni igihe umwami wacu yari hano ku isi, abigishwa biwe baramubajije maze bavuga bati, mwigisha iki gihe nicyo ugira ugaruka n'ingoma y'Abisirayeli? hanyuma Yesu yavuze ati sijyanye kumenya iby'igihe cyangwa umwanya kandi nta n'umwe yomenya yavuze ati yoba n'umwana kugeza n'ubu ntabizi ariko inyuma y'urupfu rwiwe guhambwa no kuzuka kandi akaduzwa mu bwiza yaronse kazoza k'ishengero kavuye ku mana hanyuma yagarutse kugira azane ubu butumwa ishengero kandi ubutumwa bw'ukuza kwiwe hamwe n'ukuntu amashengero yiwe ameze biciye mu gihe ntiyari gushobora kubikora imbere y'urupfu rw'iyo guhamba no kuzuka kuko atari bwa bimenye ariko mwabonye ukuntu cyanditswe kivuga hano uguhishura kwa Yesu Kristo ko yahawe n'Imana Kristo inge n'Imana data yahaye uguhishura umwana wayo Yesu Kristo kandi yarungitse umumarayika wiwe Yohana gusigura icyo ibintu byari icyo byari icyo biri n'icyo bizoba yo Yesu ukuntu ari byiza rero muri iki gihe kigiye kuza gihambaye Yohana yabonye rero ibi uku guhishura kwahawe we by'umwihariko ngo ahishure intumbero yiharije ya Kristo icyo yobaye n'icyo yobaye nkaco mu gihe icyo ari cyo cyose iyo niyo mpamvu navuze kino gitondo nti gumiza ubwenge bwawe ku ishengero ry'ukuri ishengero ry'ukuri ryatanguye ku munsi wa Pentekote nta munyateolojiya wiga bibiliya cyangwa wize kahise ashobora kuvuga ko ryatanguriye mu minsi ya Martin Luther Wesley mu gihe cya katolika cyangwa mu kindi gihe ryatanguriye kuri Pentekote aho niho hari uguhishurwa kw'ishengero iyo niyo yari intango rero kubw'ibyo mu kuyaga kwa buri muntu hagaragara ku irembo rya Pentekote kandi ntibashobora kugenda ahandi hose niho gushyira agakwavu mu murima murazaho ikinogo icyo ari cyo cyose kiri rero utegerezwa guhagarika zotegerezwa kugaruka neza na neza kuri iki ikibanza aho yinjiriye yemwe uko ni ku muntu uwo ari we wese yavuga kubyerekeye amashengero n'ibihe by'ishengero n'ibikorwa bya mpemu yera muzotegerezwa kugaruka kuby'inkomoko ku itanguriro muzotegerezwa kugaruka hariya kubera Imana ntigira itanguriro n'iherezo kandi ishoboye byose kubw'ibyo we n'ubutagira itanguriro n'iherezo ntashobora gukora ikintu ngaha no gukora ikindi kihushanye n'ibyo hano ategerezwa gukora buri gihe nk'uko yakoze ubwa mbere nuko Petero yavuze ku munsi wa pe igihe abanyamahanga baronka mpemu yera yavuze ati mbega twoshobora kurima amazi tubona bahawe mpemu yera nk'uko twakoze ku itanguriro Yesu igihe yari ku isi yabwiye kandi yavuze ati mbi umuntu munaka yaje maze avuga ati mbega biremegwa kuri twebwe kwirukana abagore bacu kubw'inyandugurugo y'ikintu cyose Yesu yavuze ati yabaremye ari ubw'abari babiri nicyo gituma umuntu azo yavuze ati ariko Mose yageze ko icyete cyo kuvavana yavuze ati uhereye ubwa mbere hose ntibyari bimeze bityo nimugaruke ku itanguriro rero namba tugiye kuvuga ku gihe cy'ishengero dutegerezwa kugaruka ku itanguriro tugashyira ibintu byose byavuzwe n'umuntu biciye mu gihe iki ni igitabo cyemewe mu bitabo byose bya bibiliya iki ni igitabo cyonyine Kristo yashyize k'ikimenyetso cyiwe kuri cyo gitangurira n'umuhezagiro kigaheza n'ukuvuma hahiga uwusoma kandi haravuma ukura kubi muri iki nicyo gitabo cyonyine Kristo yanditse ubwiwe muri bibiliya yose byagenzwe cumi ibyanditswe n'urutoke rw'ibyo n'ibyo abayuda barabifashe kandi uno munsi ni uguhishura kandi namba satani afitiye urwanko igitabo cyo muri bibiliya ntibyahishuriwe Yohana hari bibiliya nk'ibyanditswe byose kandi n'ubwo bubasha bwose bw'ibyanditswe ariko namba hari ikintu kimwe yanka kurusha ibindi ntibyahishuriwe Yohana n'itanguriro kubera itanguriro rivuga intango ibyahishuriwe Yohana bihishuriwe kwitegura ibigiye kuba kuri we ku munsi wiherereza zobohwa imyaka igihumbi hanyuma we n'umuhanuzi w'ikinyuma n'igikoko bazotabwa bakiri bazima mu kiyaga caka umuriro hanyuma zotera igitabo cy'itanguriro kugeza ku bwiza bwacu avuga ko ritari iby'inkomoko kandi azoyungurura ibyiyumviro by'abantu nimurabe aho umurwaniza ari mu gitabo cy'itanguriro cyangwa mu gitabo cy'ibyashyiriwe Yohani cya mbere n'icya nyuma kandi igitabo cy'ibyashyiriwe Yohani gifise ibigereranyo byinshi byo muri cyo gusumba ibindi bitabo muri Bibiliya gifise ibigereranyo byinshi kubera ari igitabo cy'ubuhanuzi n'igitabo cy'ubuhanuzi kubw'ibyo gitegerezwa gutahurwa n'abantu batahura ubuhanuzi iki gitabo ntigitahuritse kuri buri muntu wese n'abantu bakeyi bashobora kugitahura biragorana iki gitabo cyateguriwe abantu banaka mu gusubira mu byagezwe havuga hati ibikirama banga n'ibyubu uhora ibyo n'ibyo kandi arabiduhishurira abana biwe ibintu bihishijwe rero ntibizo ibyiyumviro by'umubiri ntibishobora gutahura ibi bintu bihambaye byo mu byanditswe kubera ari ubusazi kuri bo ariko abakunda ijambo ry'imana b'igitabo cyandikiwe ku ishengero uguhishura kwa Yesu Kristo kwishengero ry'Efeso kwishengero ry'isimuni kwishengero kumashengero gushika uguhishurwa kwa Yesu Kristo kwishengero ndakunda ibyo kandi nimurabe ni iherezo ry'ibyanditswe iherezo rya byose kandi cyashyizwe mu kibanza cyiza ku mpera ya Bibiliya uguhishurwa kw'ikintu cyose kwashyizwe inyuma hano biha umuhezagiro ubugisoma n'ubucumviriza kigaha umuvumo abazokongerako cyane bagakurako n'ububasha bukwiriye yo icisha imikizo ntanyiganyizwa nta kintu na kimwe cyokongerwa kuri cyo kandi iyo umuntu agerageje gukora ikintu kuri cyo cyane yongeye ikintu kuri cyo Imana yavuze ko izokura umugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo murabona yoshobora gukura ku mugabane wiwe mu gitabo namba yokongera kuri cyo kubw'ibyo igihe tubonye ugwishyurwa ku mwami wacu mu buryo bwinshi uwari cari namba harum namba hari umuntu n'umwe yokongera ku ikintu kuri cyo cyangwa agakura ko ikintu kuri cyo n'ubuhanuzi bw'ikinyoma benshi bagerageje kuvuga ko bafite ikindi kintu kiyongera kuri ibyo ariko icyo ni uguhishurwa gukwiye ku mwami Yesu mu gihe cy'ishengero no mu gihe cy'iwe uguhishurwa ku mwami wacu rero uguhishura ijambo ry'ikigiriki ikintu cyahishijwe ugu rihishura Kristo rero umurongo ukurikira tubona ku murongo wa kabiri umurongo wa mbere ukuraho igitambara Kristo uguhishurwa cyangwa ugukura kw'igitambara yo nk'uko igihe cya nyuma no kuza kuhoraho kwa rugu kunyegejwe intumwa barabajije ikibazo ari kumwe wenyine niwe yashoboye kubaho ngo aronke uko guhishurirwa kandi naho nyine ntiyabitahuye kuko inkuru ntiyari bwatangure rero inkuru y'iki gitabo cyangwa isiguro ijyanye iri muri iki gitabo yari yerekeye amashengero ndwi muri Aziya Minor byari ibyo nyine hari hayandi mashengero arenga y'indwi muri icyo gihe ariko ishengero rimwe rimwe ryose muri ayo ryari rifise insiguro insiguro ijyanye n'ibigize iryo shengero yari kurikurikira muri icyo gihe ibigize iryo shengero Simuru na Perugamo hamwe n'izindi Philadelphia amashengero amwamwe yose yari afise ikiyagize muri ryo ryari kugaruka kandi mu bihe bigiye kuzayo namba wari gushobora gusa umuntu wese arashobora kubona igishingwa mu ngiro ry'ibyanditswe byera hama akavuga yuko atabitahumetswe ingendo yawe yose igituma icyo ari cyo cyose intumbero y'abantu rero byemeza yuko ibyanditswe byahumetswe turaba ingene Imana ishyira mu ngiro ibyo bintu rero ibyo ukora ngaha ni ikigereranyo cy'ikintu kinaka
what you do
Here is a type of something like Abraham offering
and
up Isaac.
Nk'Aburahamu yatanze ku kimazi Isaka umwana wiwe w'ikinege n'ikigereranyo cy'Imana itanga umwana wayo haraheze imyaka amajana umwuka ukuntu Yosefu yagurishijwe kandi no mwibohera akankwa na bene wabo ariko agakundwa na se wiwe Yesu n'ikigereranyo ukuntu impemu yakoreye muri Yosefu umuntu agereranya neza na neza ubuzima bwa Kristo ukuntu Dawidi umwana wa Dawidi yicaye kuri kijya giti nyene igihe Dawidi yaba umwami yanswe hanyuma akaduga kuri urya musozi wa Olivete arabye inyuma ararira nk'umwami yanswe imyaka amajana inyuma y'ibyo umwana wa Dawidi yuriye uwo musozi nyene nk'umwami yanswe hanyuma ararira Yerusalemu impemu mu kigereranyo no mu ishusho yo Yero murashobora kubona ishengero rikomeye rya Pentecote muri iyi minsi ya nyuma. Murashobora kubona ukundi Imana yaryubatse kuri urya munsi wa Pentecote. Irya mpemu yari ikwiye kuguma mu ishengero mu bihe byose. Baba yabiyerekana kandi akacyo bitayeho bategerezwa kugira idini bategerezwa kongera hamwe ishengero na leta kandi havuye abigira kandi byateje imyaka amajana yo guhamwa rero barasohotse mu ihinduka ry'imyizerere kandi umwaka wose bikuye muri mpemu no kwishyira mu by'isi bikura ku bya mpemu hanyuma bafatwa n'iby'isi gushika n'ubu bariteguye kubisubira turi mu hemu bihe byanyuma by'iherezo iherezo ry'ishengero turi muri Philadelphia canke mu gihe cy'ishengero rya Laodikia rero igice cya mbere umurongo wa mbere byari byerekejwe kuri Yohana rero umwanditsi ninde Yohana ntibyari byashyiriwe Yohana kandi turazi yuko atari byo kubera byari byashyiriwe by'umwami Yesu Kristo yari ikiyatowe nk'umwigisha akandi n'igitabo gacyo kirahishura ikintu cyari kiri Yesu Kristo kuko yariko arihishurira kandi byaranditswe byarungitswe kuri kandi ibi umumarayika wiwe yabishikirije Yohana ntituzi uwo mumarayika uwo ari we Bibiliya ntivuga uwo mumarayika uwo ari we ariko turazi yuko yari umuhanuzi kubebera Bibiliya yavutse mu nyuma yuko jewe Yesu narungitse umumarayika wanje kugaragaza ibi bintu bitegerezwa kuzoshika vuba
because the Bible later said that I Jesus have sent my angel to testify these things which must shortly come to pass then we find out
rero twasanze igihe Yohana yatangura guhimbaza Imana umumarayika yavuze ati murarabe ntimubikore ibyashyiriwe Yohana 22 yabyitsera kandi yavuze kuko ndi mu bakozi bawe hamwe no mu bahanuzi arashobora kuba yari Eliya arashobora kuba yari umwe muri abo bahanuzi ashobora kuba yari umwe muri abo bahanuzi Yohana yari intumwa ariko uyu muhanuzi yari yarungitswe hanyuma Yohana kuba yari intumwa rabivyete bindi byiwe byemeza yuko atari Yohana yabyanditse kubera kuko ntibifise kamere nk'iya Yohana rabicete cya mbere cya Yohana icete cya kabiri iki n'ibindi hanyuma ubisome uce witegereza kamere yabyo hanyuma urabe kamere y'iki Yohana yari umwanditsi akaba n'intumwa ariko iyi niyo mpemu y'umuhanuzi n'umuntu atandukanye cyane n'abandi murabona ntibyari byandiko bya Yohana ntikwari uguhishurwa kwa Yohana akwari uguhishurwa n'Imana Yesu Kristo ku mashengero kandi kwari Yohana yari umwanditsi gusa umwanditsi kandi igitabo kirabyemeza rero ntikwari kwerekeye Yohana kwari kwerekeye ishengero ibyo nibyo Yohana muri kirya gihe yari umwungere w'ishengero rya Efeso hanyuma ibigati igitabo cyerekeje kuri Yohana ku ishengero si Yohana rero igice cya gatatu avuga umuhezagiro umviriza ibi hahiriwe usoma kandi akumva amajambo y'ubuhanuzi akagumana ayo majambo muri we kuko igihe kiregereje nikihe gihe cyegereje igihe ibi bintu bishika n'igihe byahishuriwe na Yesu Kristo byaheze mu gice aricyo cyose cy'ishengero nicyo gituma byanditse nk'uku iyo biba byarahishuwe yari kuba yavuze ati rero ubu we bari ko baramurondera iyo byari kuba byahishuwe iyo yari byari kuba byahishuriwe Yohana kuko yaragiye kuza neza na neza mu gihe ayo mashengero atobarangiye uko niko Yohana yabyiyumvira ariko iyo bibuko ayo mashengero akirangira yoca yaca iyo abimenya yari kuba yarabihishuriwe yuko hagiye kuba ibihe birebire n'ibyishengero imyaka ibihumbi byinshi cyangwa imyaka amajana menshi rero ntihari kuba igituma cyo kurindira bari guhera heza igihe cyabo cy'ishengero ryabo kubw'ibyo Imana yarabivuze ariko ntiyabihishuriye ntibyahishuriwe Martin Luther ibyo wese yari azi kubyerekeye ibyanditswe ntibyahishuriwe ababatiste ibyo abapentekoti bari bazi kubyerekeye ibyanditswe kuko ni mu gihe gitandukanye n'umwanya utandukanye kandi Imana ihishura ibintu byayo mu gihe gikwiye yo ntushobora gutera ikigori mu mbeshi no kwimbura uwo mwanya nyine utera urubuto hanyuma ugakura rukera Imana itera ijambo rya yo hanyuma bigaca rikura kandi turavye inyuma hanyuma tukavuga tuti icari kigagiye rero neza turaribona inyuma yuko ryahishuwe rero turahezagiwe ijambo itangazo ry'umuhezagiro ku gice cya gatatu kubasoma canke bumviriza amabanga yayo mukora icifuzo c'umubiri kirabyirengagiza kubera icifuzo c'umubiri kinikizi ikintu na kimwe kuri ibyo ntibitangaje kubona ubwenge butabizi kubera ni Satani muri kirya cifuzo c'umubiri kandi Satani yaragaragajwe hanyuma Satani ntashaka kugaragazwa murabona ukuntu Satani ku atundura iyo yiyumviriye ko agiye kugaragazwa itegereze mu gikorane kimwe raba ibikorwa vy'abantu itegereze mu bikorane imbere yuko Satani agaragazwa uzobona mu maso habantu bamwe bamwe bahahinduka murabona ntibatsi ibyo biyumvira mpemu yerazoza rimwe na rimwe hanyuma agaragazwa mu rwanizi yo aranka igikorane nicho nicho gituma twagize intambara nkiyo kubera ijambo ry'Imana rigaragaza umurwanizi murabona bivuga umurwanizi uwariwe nkuko uvuga uyu mugore yicaye ngaha bicaye mu guhumekerwa na mpemu yera yavuze ati izina ryiwe ni umwigeme Jones abahanahara ya ibyo bisigura iki ihitana impemu yiwe ikayijana ahantu umwenya guturya mugabo ntanzi rero utegerezwa kuba ategerezwa kuba ari impemu y'inaka ni impemu y'ubwoko ki ni impemu w'Imana gute n'igikikinshikiye urwaye igitunu kanseri icyo ari cyo cyose ariko ni kuhora hagize yo ukuntu Satani yankiryo kuko rimugaragaza ubu icifuzo cy'umubiri kiraraba kivuga kiti gusoma ibyiyumviro kumenya ibyiyumviro ntibabizi n'ubusazi kuri bariko kuri abo bazi icyo ari cyo yo mbega umuhezagiro niki n'uguhishurirwa kwande umuntu wari ahavugirwa ubutumwa Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma cy'ishengero yihishura nk'uko yasezeranye ko yobikoze murabona n'uguhishurwa murabona kandi Satani aranga kwanka mana yanje sukuna kwanka aragaragajwe imigambi yiwe iragaragajwe Satani yanka ibyahishuriwe n'itanguriro ntabi ndabifise ibyanditswe ngaha n'ukuri kudaseswa none ni kuki yanga uguhishurwa ni kuki agwanya uguhishurirwa ni kubera ko ububasha bwose bw'ijambo ry'Imana n'ishengero ry'Imana byubatswe neza na neza kuguhishurirwa ntibizokwigera bica mu ishure naho dufise amaseminare menshi meza bari nyuma mu bihe byaheze atankeka bibiliya n'ishengero n'uguhishurirwa reka duhindure ndafise ibyanditswe nanditse ngaha Matayo igice cya 16 umurongo wa 18 mureke turabe gusa gatoya Matayo 16:18 turabaho ibyanditswe biri ahari uguhishurirwa umanuka uva ku murongo igice cya 17 Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko Data wo mu ijuru nanje ndakubwira y'ukuri Petero kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzumu ntazorishobora ubu ishengero katolika rivuga riti ryubatswe kuri Petero rero uko ni ukwiyumvira k'umubiri ntiwashoboye kuyiyumvira ikiyumviro cya mpemu gitahura ikintu nk'icyo nk'uko imana hamwe n'umwana wayo bahagaze harya hanyuma ngo yakubatse ishengero ryayo ku muntu amenyerewe asanzwe yavukiye mu byaha umuntu yarabigaragaje we hamwe n'iyo mpemu kuri we yakiriye iteka yesu kandi yamwansi imbere y'amaso yiwe ntiyari petero cyane iyaba yari urutare rwari harya nk'uko amashengero amwe abivuga ntiyari urutare kuko petero rwa rutare urwo yavuga hariya ntiyari petero ntihari kuri we nyene ubu benshi mu baporoti bagerageza kuvuga bati yari yesu yari we yubatse iko iryo shengero we oya icyo ntikiracyari kinyoma nimba muraba neza ntiyari yesu cyangwa ntiyari petero kwari uguhishurirwa w'inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mu ijuru yabiguhishuriye murabe nshaka kubabaza mu ishyamba rya edeni nta byanditswe byanditse byariho kandi rero barya bahungu babiri Kayini na Abeli kandi bose bashaka gushikana ikimazi kandi no kwemerwa n'Imana igihe bakora uko Kayini yaje hanyuma yubaka rutari Abeli yubatse rutari rero nimba ibyo byonyine ari by'Imana saba Imana yobayirenganije Kayini mu kutemera ishikanwa ry'iyo ni byiza rero Kayini yatanze ikimazi Abeli nawe uko nyene bose batanze ikimazi Kayini yambaje Imana n'Abeli abigira uko nyene Kayini yakoze buri kintu Abeli yakoze rero nimba kujya ku ishengero kuba umunywanyi w'ishengero utanga ibimazi no gusenga no guhimbaza Imana nibyo byonyine Imana isaba rero Imana yobirenganya mu gucira ku iteka Kayini kuko yakoze neza na neza ibyo yavuze ngo bo abakore ariko murabona Abeli kubwo guhishurirwa yamenye yuko bitari byamwa byabakuye mu itongo rya Edeni nk'uko ibyiyumviro byinshi by'umubiri byiyumvira uno munsi Abeli yaraje hanyuma ashikana ishikanwa cyici hanyuma Imana iracana ariko byari byahishuwe nshaka kuvuga Kayini ko ari we yabikoze mu mbabarire Kayini yashikanye ibyamwa by'isi kuko yiyumviriye yuko ari byo byabakuye mu itongo rya Edeni muraba uko guhishurirwa itegereze uko guhakana guhishurirwa muraba ukuntu bibabaje uno munsi ariko nticyari cyamwa cyabakuye mu itongo Eva ntiyigeze arya pome nukuri yamenye gute yuko yari gusa nimba yari pome byari bijyanye n'ubuzima bwo guhuza ibitsina byategerezwa ubu ndapfa dufata ikigwa kandi dufise gusubira inyuma muri bwo nta cyanditswe na kimwe bari bafise bamwe muri bo bavuga bati rero yavuze ati ndonse umwana va kuma mwami yego mugenzi na wa mumaraya niko yakoze Imana itegerezwa gutanga ubugingo bwose ariko n'ubugingo bwanduye murabe kameremere ya wa muhungu yari yase umurwanizi urwanga inzigo umwicanyi murabona kandi rero ukuntu abera igihe babavyeyi biwe bashobora kuba bamubwiye yuko ibiti byari bivise icyamwe n'ibindi ariko byahishuriwe Abeli yaragiye hanyuma afata umwagazi w'intama kubwa maraso gufata ubugingo ese igiti cy'ibyamwa cyama amapome n'imihwi na puwari ariko Abeli kubwo kwishurirwa kwa mpemu Abaheburayo 11 yashikaniye Imana ishikanwa ryiza cyane Imana ibishingira intayi kuko yabihishuriwe kubwo kwizera aho ni Imana yubaka ishengero ryayo kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ntiyigeze abyiga mu iseminari nta muntu yigeze abikwigisha ahantu na hamwe ariko data wo mu ijuru niwe yabiguhishuriye aho cya kintu cyose ni kuguhishurirwa ishengero ryose kuri uri urwo rutare rwo guhishurirwa Yesu Kristo nzokubaka ku ishengero ryanjye woshobora gufata iby'umwungeri avuga woshobora gufata ibyo seminari yigisha woshobora gufata iby'ishengero ryigisha kugeza aho ntibiraba ibyo wotegerezwe kubushoboye kubisigura mu mvugo itomoye ariko Imana itaraguhishurira yuko Yesu Kristo ari umwana wayo kandi ko wakijijwe biciye mu maraso yiwe kuri urwo rwo guhishurirwa yuko we ni mukiza wanje kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzemu ntazorishobora. Kubw'ibyo rero urabona impamvu Satani arwanya igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ikintu cyose gihishuwe uguhishurwa kwa mpemu Satani arakirwanya. Iyo niyo mpamvu arwanya cyane igikorwa cy'Imana uno munsi, kuko n'ikihe uguhishurwa kwa Kristo. Mureke ishengero ribandanye n'amadini yanyu yaryo n'ukwitunganya kwayo bihambaye n'ubutumwa bwayo butoya bwo kwinezereza n'ibindi. Bareke babandanye Satani ntabinetswe nta ngorane bafise. Bantu bose babatera intege. N'iyo hageze igihe yuko Imana bishyiye kuri mpemu yera ihishura ukugaruka kwa Kristo mu ishengero afise ubushobozi n'ukugaruka gaza gukiza abagwaye no gukora ibimenyetso yavuze ko yoku byo kurikiye abizera. Aho bizoshikira rero Satani nta gahengwa azogira ko ara ikintu kinaka kuri ibyo gushika. Icyo gihe Satani ntanerwa amashengera ngahe giwifatanya nayo ntabyo yitaho cyane. Ariko igihe Kristo aguhishuriye yuko ari umwana w'Imana kandi bikogwa yakoze nawe ko wo bikoza atari ibindi bikogwa binaka ariko ibyo bikogwa nyene. Umwizeru w'iyaraciyo na 14 uwizera ibikorwa cyewe nkora n'abazobikora akokora ni kandi azokora ibi biruta, kuko Kristo ntiyashobora kwigisha ko umubatizo wa mpemu yera woba uhambaye gusumba. Ntiyashobora kubibabwira kuko mpemu yera ntiyari bwatangwa. Ariko igihe Yesu yaza agatanga ubugingo bwe kikimaze hanyuma mpemu yera akagaruka, niyo rero bashobora gutanga ubugingo budashira ku bantu. Nibyo ibihambaye kurushiriza. Ariko ibimenyetso n'ibitangaza Yesu yavuze neza muri Mariko 16 ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Gushika hehe mu bihugu byose? Bangahe abaremwe bose igihe cyose ubutumwa bwiza buvugwa? Ibi bimenyetso bizokurikira bizera, kandi igihe ibyo bibaye uguhishurirwa mwene Data ubwa awuba wekereye rero ubwami. Kuri uru rutare nzokubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kuko umugabo cyangwa umugore yigeze kuba wenyine nyuma ya burya bugaragwa nka Mose n'uguhishurwa kw'Imana kukamwiyereka biciye muri mpemu yera, nta na kimwe gishobora kumunyiganyiza. Abashikamye kandi akomeye uko bishoboka Satani aranka ibyashiriwe Yohana ntabikunda na gatoya. Byonona imigambi yiwe.
The nature of the book shows that
ukwicho nico gitabo kimeze vyerekana yuko Yohana atacanditsi byo nivyo, kuko ni n'ivyabandi ni nyandiko yiwe. Ariko suguhumekegwa kwiwe n'uguhumekegwa kw'Imana kwanditse ico gitabo ni vyiza. Muze turabe ico kivuga rero. Hahigwa usoma, hahigwa nabumva amajambo yuko kuvugishwa n'Imana bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Rero igihe kiri hafi iki? Aho guhishurwa kose kwa Yesu Kristo kwamenyekanye ku mashengero yiwe, kandi uko ibihe bikurikirana birahishurwa neza kuri bo. Ubu tugeze neza mu gihe cya nyuma. Rero ubu turi by'ukuri mu kumuhero w'isi. Turi ku iherezo rya kahise k'isi, kandi imbere yuko iri yinga rihera, kandi Imana iri kumwe natwe idufashe. Turaja kuvyemeza yuko turi ku iherezo ry'ibihe by'ishengero. Turi muri fira canke igihe cy'ishengero rya Laodikia. Iherezo ry'ibihe byose. Turi ku iherezo ry'isi ya politike, ku iherezo ry'isi. Turi ku iherezo ry'ibintu byose. Turi ku iherezo kandi ry'ikintu cyose cy'umubiri. Twiteguye kwinjira.
We're at the end of every natural thing, ready to enter in. Coming the other day, I believe it's going to be...
Ndiko ndazana uwundi munsi ndizera ko nariko ndagiye chef report, kandi nza ahantu anaka nararavye navuze nti ibi biti biriko birapfa, ibyatsi biriko birapfa, amashurwa ariko arapfa, ndiko ndapfa, isi iriko irapfa, ikintu cyose kiriko kirapfa, ikintu cyose muri iyi si kiriko kirapfa. Twicaye nga muri iki gitondo turiko turapfa. Atange kari hisa ahantu hanaka, aho ikintu cyose kidapfa. Namba hari himwe, aho ikintu cyose gipfa hategerezwa kuba hari himwe, aho ikintu cyose kibaho. Ibyo ni byo twifuza rwose gushika muri icyo ekibanza aho ari ibiti bidapfa yo, aho ikintu cyose kidapfa kandi kiri ubwiza bw'Imana. Rero ubu imirongo itatu ya mbere twabonye ngaha dushyirako itanguriro. Uwa mbere uguhishurwa kwa Yesu Kristo, wa kabiri kwahawe Yohana n'umumarayika, kandi wa gatatu ni hahigwa umuhetagiro. Kubasoma no namba aba udashobora gusoma hahigwa bumva. Nushobora gusoma, urashobora gusa kumva nta kindi. Hahigusoma kandi namba udashobora gusoma hahigwa nabumva kuko igihe kiri hafi. Rero mwiyumvire ububasha bw'ibi bizo busigura ni uko Yohana umwanditsi ngaha mu byanditswe yari uyu ni Yohana ngaha avuga gusa imihezagiro n'ibindi rero ico niyumvira ko byari mu isezerano rya kera umuherezi yaravyuka mu gitondo maze agasoma ibyanditswe ikoraniro ryarumviriza benshi ntibashobora gusoma rero avuga yavuga ati hahigusoma n'uwumva murabona usoma n'uwumva usoma n'uwumva arahiriwe rero namba wicaye maze ukavyumviriza urahiriwe hahigusoma n'uwumva kuko igihe kiri hafi.
Blessed is he that readeth and he that heareth, for the time is at hand. Now,
Deru.
Kuva
ku murongo wa kane gushika ku wa gatandatu n'indamukanyo ku isengero ubu turashaka gufata kuri uyu wa kane n'uwa gatandatu rero imbere yuko tubikora ndashaka yuko umwe wese agerageza kwiyumviriza neza mbega n'ibikubu ni ugwishyurwa kwa Yesu Kristo aho Imana ikura ku mwitwikiro w'igihe. Hano ni igihe yuko Yesu adashobora kubona igihe yari ngaha ku isi.
So God took the veil away.
Ibihe by'ishengero byoshitse.
Rero
Imana yakuyeho umwitwikiro irawutwara kandi ireka Yohana araraba imbere maze abona ico buri shengero ryari rigiye gukora hanyuma arandika mu gitabo maze akirungikira amashengero indwi n'igiki Kristo ahishuwe mu minsi y'igikorwa ciwe n'igikorwa cyuzuye iki gitabo kandi ni igitabo cy'ubuvugishwa bwa Kristo yatanze Imana yaduhaye mu mumarayika wiwe bwe bwanditswe na Yohana kandi umuhezagiro kuri uwo wese azogisoma cyangwa azokumva gisoma kuko igihe kiri hafi aho ibi byose bishikijwe. Tufise itanguriro ry'izubu kandi mwibuke tugumiza ishengero mu bwenge uruhande rumwe ishengero ryaratanguye ku rundi ruhande ishengero rirarangira tuzobona byinshi ku wa mbere mu ijoro igihe tuzoshikira ibihe by'ishengero. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwiyo muri Aziya ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho kandi yamyeho kandi igirize biva no ku mwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Ubu tugiye kwinjira mu bice by'insiga bwenge kandi byimbitse by'ibigereranyo byandikiwe amashengero ndwi ari mu gice cya Aziya bari bafise ibihe muri icyo gihe byategerezwa kuza muri kazoza kandi yara yashize hejuru kandi yara yashimye kubw'ibikorwa byayo n'ibyo yakoze ariko ubu byandikiwe amashengero ndwi ari mu gihe cya Aziya. Rero igice cya Aziya ntiyari Aziya yose umugabane w'isi wa Aziya cyari igice gitoya gusa bavuga ahantu ashaka kungana na leta ya Pennsylvania murabona cyangwa ikintu nk'icyo cyangwa Indiana ahantu hatoya gusa ho ayo mashengero ndwi yarari hariho ayandi mashengero icyo gihe kandi ariko bihishura akaranga kayo ubu ndiko ndasoma nga ibyo nakuye mu gusoma kahise kabyo kandi arapfumwumva kandi canke kandi ntavyumvirize kandi ubu dushitse mu gihe cy'uyu murongo wa kane dushaka gusigura ikintu kinaka ngaha biva kuri iyo yamyeho iriho kandi igiritse biva no ku mpemu ndwi ziri imbere y'intebe y'ubwami bwayo yayo rero impemu turaja kubibona hanyuma rero ngaha birabisigura namba muja kubibonamwo hariya no ku murongo w'indwi canke umunani aragaruka amaza kongera akavuga bisigura ubugira kandi rero mwitegereza amashengero nuyandikiwe biva kuri iyo iriho kandi yamyeho kandi igirize yamye higirize igihe yamyeho igihe kimwe irihubu kandi igirize rero ivuga ngaho uko igaragaza igikorwa cyayo mu buryo butatu bumufasha mu murongo wa munani turaja kuhagera mu kanya gatoya gusa turaja gufata umurongo w'umunani. Jewe ndi arufa na omega ni kumwami mani gidziriho kandi yameho kandi giritse n'inyishobora vyose ubu tugumije umurongo wa kane no wagatandatu havi yo minico kimwe hamwe vuga iti kuri urya yamye hiriho igiritse niki iriko ariko aragerageza gushira imbere y'ishengero ubumana bwiwe uno munsi abantu bagerageza kumugira umuhanuzi aruta umuhanuzi kandi abantu bamwe bagerageza kumugira imana zitatu si imana zitatu ni imana imwe yabayeho mu bikorwa bitatu kugaragara utatu kwa yamana nyene rero mwibuke ibi ni byahishuriwe Yohana ubu yumva kandi ntagumye ibyo ibyo kino gitabo kivuga umugabane w'iwuzokugwa mu gitabo cy'ubugingo Yesu ntariko arihishurira ubyiwe nk'imana zitatu ariko imana imwe no mu bikorwa bitatu yoyo bigiye kubamwo ubutunzi mu kanya nitwinjira muri ibyo by'ishengero tukabonaho babitereye byateye ubu ecikamwe ibice gukomeye mu nama y'inikaya
Oh, it's going to get rich after a while when we get into those church ages and see where they lost that. It caused a great split at the Nicene Council.
Bombi bagiye umwe hirya uwundi hino kandi bakoze cyo kimwe muri iki gihe cyane ubugira kandi gusa nk'inama y'inikaya ya mbere ubugira kandi kuko hazoba iyindi ndabizi neza nk'uko mpagaze ngaha amashengero y'abakatolika n'abaporoti bazoshyira hamwe ikintu kinaka cyane bumvikane murabe musenyeri mukuru w'ikanterubiri hari y'ubu bose bakoranira hamwe kandi nta nyigisho y'imana y'ubutatu iri muri bibiliya hari imana kandi byarahishuwe ngaha mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana yuko ububasha bwose bw'ibyanditswe bwotegerezwe kwemezwa ngaha kandi Kristo ashyirako ikidodo ciwe kuri ibyo nibyo namba hari ukekuye ko canke yongeye ko umugabane wiwuzokugwa mu gitabo cy'ubugingo kubwiwe rero ntimwigere nimwegere ibi mukwikunda mubyegere mufise umutima ubikunze n'ibyiyumviro byiza rero mu nama y'inikaya bemeranije ku ngingo zibiri zihambaye kuri yo benshi muri bo muri kirya gihe cy'abasogokuruza ba mbere b'ishengero rya mbere bari bafise imbono zibiri zitandukanye imwe muri zo yari imana mu butatu butatu kandi iyindi yari imana imwe rero bo zombi zarabayeho kandi zagiye kubiri nka kurya ubutatu bwahindutse ikibanza cy'imana imwe mu baperesona batatu ubu bumwe yabaye umunyabumwe nawe aba umunyabinyoma nk'uko uwundi yari rero bombi bagiye umwumwe kwiwe ariko ngaha nyene hahishura ukuri Yesu ntiyashobora kuba se wiwe nta nubwo namba yari afise satari mpemu yera rero yari umwana w'ikibyagwa kandi si mpemu yera yaramwibungenze yavugutse ko imana yari se wiwe rero mpemu yera hamwe imana ibyo ni Matayo rimwe ku murongo wa 18 namba mpemu yera hamwe imana ategerezwa kuba umuntu umwe canke yari afise base babiri kandi yiswe Emmanueli bisobanurwa imana iri kumwe natwe yavuze igihe yari hano ku isi yuko we na se bari umwe ndafisi byanditswe byose byanditse ngaha ku buryo mwashobora kubironka namba twari dufise ikibazo canke ikintu kinaka rero igihe yagaragazwa ngaha nk'ibikorwa bitatu by'ukwiri iyo yamyeho igiriho kandi igirize ishoboye byose rero nta mana zitatu zibaho hari imana imwe kandi mu nama y'inikaya kugira abakora ibi bategerezwa gufata ubutatu kuko mu isi y'abaroma bari bafise imana nyinshi basenga abakurambere babo bapfuye ndafise kahise ngahanye naho mushobora kubisoma murabona basenga abakurambere babo bapfuye iyo niyo mpamvu bari bafise uwera Sisiliya n'uwera Marikusi n'uwera uweru 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 uwera mugihe intumwa Petero yavuze iti nta wundi muhuza hagati y'Imana n'abantu kiretse urya muntu Kristo Yesu umwe bategerezwa kugira Imana Imana y'ubutatu rero baba bari bafise Jupiter Mars Venus kandi ntibyari byo kuri ko byose babishira ku Mana imwe rero barabitandukanije maze ibikorwa bitatu by'Imana babikoramo Imana zitandukanye ariko yaravutse neza ngaha mu byahishuriwe Yohana uwo ari we kandi wamye uwuriho n'uwugiraze ubushobora byose turabibona mu kanya gato yavuze ati ndi Alfa na Omega agushika kuri zede zose indome z'ikigiriki ndi ishugwe rya Habasareti ry'i Sharoni ikirungu cyo mu biyaya data umwana mpemu yera we yariho ariho kandagira igishitsi cyo mu munago wa Dawidi ni Imana Imana nta Timoteyo wa mbere 3:16 nta uhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana rihambaye cyane kuko Imana yagaragajwe mu mubiri ikabonwa n'abamarayika ikizegwa mu isi akaduzwa gahabwa ubyiza Imana atari umuntu agira 3 ariko Imana ubwayo yagaragaye mu ishusho y'umuntu rero uku ni guhishugwa nibuke rero Imana ku ikanguriro yari Yehova ahambaye yaba mu nkingi y'umuriro iri hejuru y'Abisirayeli kandi yabarongora iyo yari Imana umumarayika w'isezerano yamanutse ku musozi umusozi wose ufatwa n'umuriro umuriro wagurutse uva ku musozi maze wandika ibyagezwe 10 yitwa ubugabo bw'Imana ku bana bayo ubwoko bw'ihanga ryayo ryatoranijwe Abayuda rero iyo mana nyene yagaragaye mu mubiri yabyawe n'inkumi yaremwe mu nda ya Mariya kandi yabaye maze igerera hanyuma yashinze ihema ryayo nk'ubwo byari biri hagati mu biremwa muntu kandi iyo mana nyene yihaye umubiri mazibana natwe Bibiliya ni kwivuga Imana yari muri Kristo umubiri wari Yesu Yesu kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri ntushobora kumugira abantu batatu rero ntimubatize mu mana zitatu hariho Imana imwe murabona Imana imwe rero iyi Imana nyene yihaye umubiri yavuze ati napfuye ku mana kandi nzosubira ku mana inyuma yaho apfiriye ku isi kubw'urupfu rwiwe agahambwa kwiwe no kuzuka kwiwe no kuduzwa kwiwe Pawulo yahuye nawe mu nzira y'i Damasiko igihe yari acitwa Sawuli maze ijwi riraza kandi rivuga riti Sawuli Sawuli ubigira iki yavuze ati uri nde yavuze ati ndi Yesu kandi yari nkingi y'umuriro umuco waho imye amaso iyo ntumwa yari yahindutse uwo Yesu nyene yari yasubiye ku Mana Data ubugira kandi nicyo gituma yavuze ngahati ndi mushobora byose mwishusha imwe nk'uko yari ubwa mbere yagize umubiri yigize umubiri kandi umubiri wiwe wabamwo witwa Yesu wa muntu tuzi Yesu rero nka benshi muri mwebwe bakundwa baba wanenese mubatiza mu izina rya Yesu muri henda muri iki gihe hari hamajana yaba Yesu ariko hari umwami Yesu Kristo umwe wenyene yapfutse ari Kristo kandi benshi ba Yesu nahuye na benshi muri bo ariko hari umwami Yesu Kristo umwe ni Imana kandi data umwana na mpemu yera samazina n'ibyubahiro bica ku izina rimwe babatiza izina rya data umwana mpemu yera data si izina n'umwana si izina mpemu yera si izina n'icyubahiro nk'umuntu nibyo ari byo mpemu yera umuntu canke impemu mpemu yera rero muvuga muti mu izina rya data da ba data n'abahungu b'abakungu bawe raba abantu bari ngaha murabona data umwana na mpemu yera si izina n'icyubahiro kija ku izina ry'umwami Yesu Kristo uko ni ku ishengero ry'intumwa ryabatiza ubwa mbere kandi nzosaba umuntu uwo ari we wese gutanga igice kimwe cy'ibyanditso cyane ikindi muri kahise hoba harigeze kuba umuntu n'umwe yabatijwe mu ishengero ry'abakristo mu bundi buryo na bumwe butarimo atari mu izina rya Yesu Kristo kugeza ishengero katolika rishinzwe kandi bafashe data umwana na mpemu yera nka nemera rero zani nkuru yanya abahinga bamwe mu vya kahise ko nta kintu nk'icyo kiriho ibyo inyuma y'umwana mwaka wa 34 inyuma yo kuza kwa Yesu Kristo 34 haje umubatizo w'ubutatu w'inama y'ubutatu imana y'ubutatu imana data umwana mwe mugera ni kutizera imbere yuko iyi ndwi hera nzobisoma mu bitabo maze ndabibereke nkoresheje bibiliya turiko turavuga muri iki gitondo kuguhishurwa no kugaragaraho kwa twatanguriye ningene kwatanguye kubaho kugaruka kukuri mwene data turi mu giye cyanyu marindira gushikaho tubona ibyo shengero rya Efeso maze turigereranye n'irya Laodikia duce turaba ibyashitse hariya hagati yayo muraja kubona ingene ico kintu cinjiyemo cinjiye mu giye cha riteri cavuga ukiti ufisi zina ariko barapfuye ijambo sarudi risigura uwapfuye bari takaje mu myaka y'ibihumbi n'amajana 5 y'ibihe ibyumwiza rimwe byose muri ayo mashengero bya yararigumije gushika muri ico gihe hanyuma rero igihe ha bagira yanamaru koko mayinika ya mu mwaka wa 666 nuko rero bononi ryo zina baca bari kuramwo imana zitatu yavuze ngahiti ndi wamye huriho kandagira azushobora byose atankeka yariho arimo bitatu kwisi igihe yari kwisi yariho arimo batatu kwisi yari umuhanuzi no mwijuru numuherezi kandi niyagaruka kwisi ubugira kandi azobari umwami muhanuzi muherezi n'umwami uwari hariho kandi agiratse uwamyeho yari Yesu muhanuzi uwariho rero n'umuherezi atanga ibimazi bya mwemu umuherezi mukuru ashobora gukorwako n'intege nke zacu akihishura ubwiwa kongera kemeza yuko ari hagati yacu muhanuzi umuherezi n'umwami ariko imana imwe igihe yari ku isi yari umuhanuzi ijambo icabona cyo kwizigirwa nk'uko bibiliya imwita ubwa mbere icabona cyo kwizigirwa n'umuhanuzi yari umuherezi kandi gihe n'umuherezi ubu kandi gihe azozira azoba ari umwami namba muja kubishikako soma ibyahishuriwe Yohana 15:3 murashobora kubona mu byahishuriwe Yohana 15:3 reka tuzingurure ngaha maze turabicowe namba giye kuzoba umwami namba azoba ari umwami gihe azozira ubu tugiye mu byahishuriwe Yohana igice cya 16:3 baririmba indirimbo ya Mose umusabyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi bati ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaza mwami Imana ushobora byose zina inzira zawe nizo kugororoka n'ukuri mukama wa mahanga yari igiki ku isi umuhanuzi abantu bamenye bate ko yari umuhanuzi yakoze ikimenyetso cya Mesiya yari umuhanuzi yo izina ry'umwami rihezagigwe ni gute bamuhushije kubera yuko bari ko barondera ikindi kintu kandi yakoze ikimenyetso cya Mesiya kandi ntibari kubyumva yari umuhanuzi Mose yavuze ati Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanze bizoshika nibatumvira uwo muhanuzi bazocibwa mu Bayuda yari umuhanuzi ku isi rero nk'uko yari iki icyabo nacyo kwizigirwa cy'ijambo ry'imana ani na yari ijambo ry'imana ryagaragajwe uwera Yohana igice cya mbere ubwa mbere na mbere jambo yari kandi jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe yari icyabo nacyo kuri kandi cyo kwizigirwa cy'ijambo rihoraho ry'imana yari jambo ry'imana kandi nk'ijambo yari umuhanuzi kuko ijambo ry'imana ryatemba muri we yategerezwa kuvuga icyo kintu gusa ntacyo nshobora gukora ku bwanje kiretse ijo tata nyeretse ngo nkore si jewe nkora ibikorwa ariko data ari muri jewe niwakora ibikorwa jewe na data turi umwe data ari muri jewe niko Yesu yavutse umuntu inyubako imana ifise amazina y'ibyubahiro menshi Yehova yire rafa manase yo menshi ifise amazina ndwi afatanya janye no gucungura ifise amazina y'icubahiro menshi ishukwe rya habasareti gisharoni ikirungu cyo mu biyayi inyenyeri yo mu gaturuturu data umwana mpe mugera ayo yose ari fisitina rimwe ry'umuntu imana ifisitina rimwe gusa ntabwo ryari umwami Yesu Kristo igihe yavuka Kristo umwami inyuma y'iminsi 8 mpemu yera ya mwisitina Yesu nyina yaramukeshe besheje maza mwita Yesu yavutse ajavutse ari Kristo ni nkuko navutse ndi Brana navutse ndi Branham nari Branham igihe navuka maze bampizina rya William amina kandi yavutse ari Kristo mukiza kandi igihe yaramaze iminsi 8 yahawe izina rya Yesu kandi yari umwami w'icyo bahiro yagaragajwe ku bw'ibyo n'umwami Yesu Kristo Imana y'ubushobozi yagaragaye muri twebwe yo ubwo kwisi yari umuhanuzi mu bwiza n'umuherezi mukuza n'umwami yo ndakunda ibyo umuhanuzi icyabona cy'inzigirwa cy'ijambo umuherezi n'amaraso yiwe bwite imbere y'imana umwami umwami wabera ubu si umwami w'isi n'umwami wabera dufise abami b'isi baganza abo bantu ariko turafise n'umwami kandi n'ubwami nicyo gituma dukora ibitandukanye nk'uko nabivuze haraciye igihe ku byerekeye umugore wanjye twari tugiye kuri iyi mangazini hanyuma twabonye hafi igitangaza hari muci umugore yari yambaye kandi navuze nti ni ikintu gitangaje navuze nti iyaba nari mfise igikoresho cyo gufotora cyanjye noshimye gufata ifoto uwo mugore murabona kubera ko uwo mugore wa mbere twabonye yambaye ijipo murazi yambaye nk'uko umugore yotegerejwe kuba abagore bose yavuze ati yemwe ni kukibira abo bantu bacu bambara ni kubera ko ntibabishasaba navutse nti ese abantu bacu ni ihanga ry'imana ihanga ry'imana risaba akwera yavuze ati mbega ntibagenda ku rusengero navutse nti hariho umugore neza hano aririmba mu mugwi w'abaririmbyi mu ishengero rinaka hano yemwe rero kubera iki ibyo navutse nti navuze nti kubera batamwigishije ibitandukanye ibyo nibyo neza na neza iry'ishengero ry'ikinyamubiri tuzoribona muri inondwi ishengero ryo muri mpemu ishengero ry'ikinyamubiri zitumbera neza mu ishengero rya mama nk'uko bibiliya ivuga mu byahishuriwe Yohana 17 ko bobo ikoze bariko basubirayo neza ubu yose akora ntagahindura idini yemwe turi kabanaka twagize iri dini turi ibi na biriya ntibyari bimeze uko ku itanguriro bafata ubushobozi bwose bw'ishengero rero bakabushyira kuri musenyeri cyangwa papa ubu Imana iri mu ishengero ryayo hagati mu bantu bayo yayigaragaza ubwayo mu buri bumba Kristo n'abantu hose ariko muri iki gihe yavuze ati yemwe ntitura abanyamerika navuze nti oya tuba hano ariko ntitura abanyamerika turaba Kristo ubwami bwacu nubwo hejuru kandi namba ubuzima bwacu buva hejuru hariya dukora nk'uko kubera ko tuzi ubugingo bwacu buva ahantu hera buse kundi kwambara ubundi abagore bahariya bafise imishatsi miremire ntibisiga amarangi mu maso kandi nti bambara makabutura bambara amajipo n'amakanzu maremare n'impuzu kandi bafise imishatsi miremire n'ibindi ku by'ibyo akamiremere k'ibyo kava hariya akaga kayanganira kuri twebwe abagabo ntibanywa itabi ntibahekenya ntibabesha ntibiba baza impemu zabo ziva ahantu hera zibatuma bakora ibyera bakamenya nka bene data nibyo turi ubwami kandi dufise umwami kandi n'umwami wabera kandi ijambo wera rivuye mu ijambo ryabejejwe rero igihe umuntu yejejwe Kristo mpemu yera yinjira mu mutima nuko aba umwami muri bo yo mana we ibyo byotegerejwe kuba kabura yo iyo mubindi wejejwe n'Imana Kristo umwami mpemu yera yinjira kandi we umwami afise aho aganza mina kandi ukubaho kwanyu kose kuganzwa n'umwami wabera ubwami ubwami ubwaribwo bwose bw'isi buzonyiganyiga busenyurwe n'ubushobozi bita bwa atomike ariko bibiliya ivuga iti turonka ubwami budashobora kunyiganyizwa amina nguhe umwami wabera nshaka kandi ko mubona iki gihe bigereranyo bya Kristo muri Bibiliya no hano ku isi ku isi yari umuhanuzi murize ibyo umuhanuzi n'ijambo murazi ibyo ijambo umuhanuzi risigura umusiguzi avuye ku mana w'ijambo ijambo ry'Imana riranditswe kandi umuhanuzi afise impemu y'Imana ivuye mu ijuru muri we kandi murabizi umuhanuzi mu isezerano rya kera bamwita Imana ni bangahe bazi ibyo Yesu yavuze ati namba bita Imana ntibyanditswe mu byagezwe byanyu ko bari muri Imana kandi namba babita Imana ijambo ry'Imana riturukako umuhanuzi gute munshira ku iteka mu gihe mvuga ko ndi umwana w'Imana kubera ko yitwa Imana kuko yari afise muri ijambo ry'Imana ni kuharahagize nicyo gituma ijambo umuhanuzi risigura insiguro yiwe ntishobora kuvangwa n'ikindi kintu murabona namba Imana avuga ati namba hari muri mwebwe uwa mpemu cyangwa umuhanuzi jewe Imana nzomuvugisha icyavuze gishitse rero mumwumve kuko ndi kumwe nawe ariko asangwa kidashitse rero ntimumwumvirize sinamurungitse ntabwo nibwo buryo bwo kubimenya kandi rero murabona insiguro imana ijambi hura nuko guhishuri kwa kwanyuma kwishengero ni imana mushobora byose kwisi n'umuhanuzi ariwe nkukuma nibangahe bazi ku muhanuzi bamufata nk'inkukuma nk'inkukuma n'inyoni sumbya inkome z'inyoni zose dufisi ikomeye cyane amababa amwe yayashikana imetero zine zirenga uhereye kwimerera ugashikana ku mpera irashobora kugurukira hejuru cyane gushikaho n'imbi yindi nyoni iyikurikiye yose nyagurika igatakaza umubiri kandi ikagwariki ibimanyu kubera iki iremwe mewe ukudazire mukudasanzwe kandi mbege kura mwiciza kimeze gute kuduga hejuru nambi dashobora kubona ico iri kwirakora igihe iri hejuru hari yabavuga ivyereke ijisho ry'ikinyakabaka mwategerezwa kubona ijisho ry'inkukuma ikinyakabaka bigishobora cyoshobora kubona inkoko uko no kuri ivyo nivyo bishikira bamwe muri ivyo binyakabaka kuri uyu munsi ariko baba bibabwinda babwira inkuko migenda namba ikinyakabaka kigerageje kuyikurikira gishobora gupfa cyoburi Mpemu, nigi shobora kuinjira kuri vyo birere hiyo Nuhukuma kandire rifisi jisho Nishobora kubona kure rwose gihiri hejuru hariya Nivyo mpani yo bandi mani fisaba hanuzi Bayo inhukuma Iduga hariya kani ninhukuma ishobora kubona kure Kandi Kristo kwisi yari inhukuma Igihe yapfa yari muherezi Ivyo bimutuma abu mwagazi Sivyo kandi gihe agurukira Ubugira kandi numwami kubwivyo Azobi ntambwe Amina intambwe yo mu muryango wa Yuda amina ninkuko mu mwagazi w'intama nintambwe amina data umwana na mpemu yera umuhanuzi umuherezi n'umwami ubariho uriho kandi agiraze mushobora byose Alfa na Omega itanguriro ni iherezo uhoraho imana nshaka kubabaza bamwe mu bantu b'abagaciro b'abakatolika ninde yitwa uko umwana ahoraho w'imana imana umwana ahoraho wa Yesu Kristo ni imana mbega mushobora gute kuvuga ijambo nk'iryo ndi kicucu nize gushika mu windwa ariko ndazi ibirenzi by'ijambo umwana rifise itanduka itanguriro kubw'ibyo mbega yobuhoraho kandi akaba umwana ibihe bidashira n'ibivisi intango n'iherezo kubw'ibyo ntashobora kuba umwana umwana ahoraho kandi rera giri itanguriro kuko nta kintu nk'icyo nk'umwana ahoraho umwana afite itanguriro ku bw'ibyo ntashobora kuba uhoraho murabona ni imana ihoraho si umwana ahoraho imana ishimwe mushobora byose yehova yire yehova rafa yigaragaje mu mubiri kuko muri we haba kunengesera kose kubumana mu buryo bw'umubiri kandi ku munsi wa pentekote igihe ingingi y'umuriro yamanukira ku bantu mwarabibonye yari itandukanije ubwayo hanyuma ibirimi by'umuriro bica bija kuri umwe wese umuriro nk'ibirimi bica kuri umwe wese mbega imana yari kwikora iki yigabura ubwayo mu ishengero muri umwe wese aha abagore abagabo bose hamwe byari bice bya mpemu wayo yigabanganyemo mu ishengero ryabo gute umuntu yoshobora akuza hanyuma akavuga ati umuntu umweranda ni papa umuntu umweranda ni musenyeri umuntu umweranda ni Kristo mpemu yera muri twebwe mbega woshobora kuvuga yuko abakristo basanzwe badafise ijambo ryo kuvuga umwe wese muri mwebwe afise ijambo ryo kuvuga umwe wese muri mwebwe afise igikorwa cyo gukora umwe wese muri mwebwe ategerezwa kwitwarira ku butumwa imana ishimwe mpemu yera yigabanije ubwiwe ku munsi wa pentekote imana yigabanije ubwayo urya munsi uzomenya yuko ndi muri data data ari muri jewe jewe ndi muri wewe nawe uri muri jewe urya munsi mpemu yera hejuru ya bose muri bose aciye muri bose amina ngibyo mpemu yera afise ububasha bwo kuja hariho hose ashaka kuru umwe wese ashaka kuja ko ntukeneye kumviriza umusenyeri kanaka canke umuherezi kanaka avuga we niwe muherezi wenyene wacu ibyo umuherezi mukuru rero umuhanuzi umuherezi n'umwami rero kandi Yesu Kristo icyabona cyo kwizigirwa imfura y'abari barapfuye turashikira ibyo uganza abami bo nk'isi umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe ijambo koza hariya mu by'ukuri mu Kigiriki bisigura kubohora yatubohoje byacu twari tuboshwe n'isi kubw'ibyaha byacu ntitwashobora kubona ntitwashobora kumva ntitwari dufise ugutahura kw'ijuru cyangwa ikintu na kimwe ariko igihe amaraso yaza yaciye umurongo maze turabohorwa yo nasomye ikintu igihe kimwe ni bishobora kuja neza n'ibi ngaha umurimyi yafashe igikona maze arakiboha yavuze ati nzokwigisha ibindi bikona icigwa rero yoboshe igikona gishaje kandi kukuguru n'umugozi hanyuma icyo kintu kigowe ecishwe na kigoyi cyari gifise intege nke cyashobora gutambuka bigoranye uko niko amadini amwe n'amashengero yabosha abantu gusa ntushobora yemwe hani ho kure mushobora kugenda iminsi y'ibitangaza yaraheze ego uraboshwe gusa birahagije nta kintu nk'icyo nkabwiye mugera ntashobora kuvuga mu ndimi nk'uko yahora niwe mana we gusa niwe yari yarejo n'ubu niko ari niko azokwama kugeza ibihe birahije bidashira abaheburayo 13:8 iba mu mashengero yose turaja kubishikira inyuma y'urutonde rw'iki igitondo murabona ni imana iba muri buri gihe cy'ishengero izoba muri buri gihe cy'ishengero kandi izoba mu bantu bayo nk'uko gushika ibihe bidashira kuko dufise ubu hamwe natwe ubugingo budashira rero iri dini ryaramuboshye murabona yemwe iminsi y'ibitangaza yaraheze nta kintu nk'icyo gihari nko gukira indwara kuva mu ijuru uyo muntu ashaja kowe yaracumbagira gushika naho yari afise intege nke ashobora gutambuka bigoranye umwe wese hariho umuntu mwiza yaje kandi yavuze ati murazi kiriya gikona gishaje kigowe ndacumvira impuhwe hanyuma y'ibyo cyoshobora kuba caratora ibigori byacu kuko iyo niyo nzira gikoresha kugira ngo kibeho gitegerezwa kugira ikintu kinaka cyo gufungura rero nticigeze kimenya ubudasa gusa iki kiriya hariya cyanze gitoragura ibigori rero namba hanyuma yafashe maze yafata imbugita yiwe hanyuma abohora ico gikona gishaje kandi murazi ngaha haje ikindi gikona byaraje bivuga biti ingo gikona joni deka tuje mu bumanuka gihe cyubukanye kiraje murazi ni inkuru ico gikona cogiye nyene kure nkuko gishoboye hariya yavuze ati sinshobora kubikora si gusi byacu nyene muri iki gihe ntidushobora kubikora murabona caraboshwe gihe kirekire gushikaho cyiyumvira yuko cari kikiboshwe murabona kandi nuko nabantu benshi muraboshwe nazanemera n'amadini bivuye kuri nyoko ashaje maraya hariye ari parababwira yuko uko Yesu Kristo atari wahundi nyene kandi nta kintu gihari nk'icyo gukira indwara nta mubatizo wa mpemu yera nta bintu nk'ibyo bihari bagerageza kubibabwira mwaraboshwe igihe kirekire gushikaho mugoma mwiyumvira ko mukiboshwe umuntu mwiza Kristo yatanze amaraso yiwe kugira ngo ashobore kutwoza maze atubohore ibyaha byacu mbega icyaha niki ndaje kubaza uwo ari we wese abwire mbega icyaha niki icyaha ni ukutizera uko nukuru uwo ari we wese atizera aba yaramaze gucirwa ku iteka kandi cyacawe nicyo kintu cyonyine gituma utidegenda ni kubera Imana yakubohoye kutizera kwawe ariko uracifatanya na za nemera gushikaho wiyumvira yuko ukiboshwe gusurishwe na kigoyi murabona cumbagira impande n'impande ndi umupresbiteriyano n'umubatiste n'umubatiste bambwira ndi ishengero rya Kristo iminsi y'ibitangaza yaraheze nta kintu nk'icyo gihari wewe gikona kigowe cishwe n'inzara kubera iki utoza muri iki gitondo kubera iki utoguruka haleluya tuza amababa muri iki gitondo hanyuma uguruke gushika ku izuba ry'ubugororotse hamwe no gukira indwara mu mababa yaryo amina nibyo nibyo mwene data mushikanje yo uwo mwana yahaye kwidegembya n'uwidegembya nyakuri ego mugenzi ye mungere wanje nta kintu na kimwe cerekeye ibyo bibiliya yavuze iti murabidegembya uko n'ukuri muri idegembya ishengero ryanje yemwe ni mu bohorwe yaratwogeje hanyuma atubohora amadini yacu mu maraso yiwe bwite hanyuma tugira abidegembya kugira ngo dushobore kwiyumvira twebwe ubwacu no gukora ubwacu no kuvuga ubwacu no gukora ubwacu yemwe yaba nogiye kubwira umungereko ntegerezwa gusubira kubatizwayo mbega ibyerekeye uridegembya uku no guhishurwa murabizi ni byiza muridegembya namba bakumije umunyu mukeye nk'uko izina rya data umwana n'impemu yera hariho ikidengeri hano giteguwe muri iki gitondo kirimo amazi murabona yego mugenzi sibyo kubyibyo ntukiboshwe uridegembya ariko nkumbure ntabyuzi ariko reka ndakubwire muri iki gitondo bibiliya ivuga iti yadukijije ibyaha byacu kutizera kwacu ngo dushobore kuronka uguhishurirwa kwa Yesu Kristo genda mwidegembye ntibikeneye gufata icyo ishengero rivuga ko fata iby'Imana ibivuga ko uku n'uguhishurwa kwiwe guhishura uwo ari we nande na ntaryo nizera ko Imana data ifise ubwanwa burebure bw'imvi imishatsi y'imvi kandi ko umwana yari umuhungu umuhumure hanyuma mpe mugera yarakantu kigiheko mwene data ibyo n'ubupagani byo n'ubupagani namba wizeye imana zitazicagezwe cya mbere icagezwe mbega icagezwe cya mbere sikiye nimwumve yemwe bisirayeli nduhoraho imana yanyu imana imwe ibyo n'ibyo n'imana imwe si gitatu yabaye mu bikorwa bitatu akorera mu bibanza bitatu n'umuhanuzi umuherezi n'umwami n'inkokoma umwagazi w'intama n'intambwe n'ishurwe rya harasareti Sharoni kirungu cyo mu biyaya inyenyeri yo mu gaturutu igishitsi cyo kumunago wa Dawidi ndi agushika kuri ze ni data umwana na mpe mugera ni byose bya byose ariko n'umwe n'imana imwe ayo n'amatazira namwerekeye ariko hari imana imwe nta muntu yigeze nta rupapuro na rumwe ko muri bibiliya nta cyanke muri kayizi gushika ku ishengero katolike yigeze abatizwa yibijwe mu izina rya data umwana na mpe mugera ni wanyere ku rupapuro cyangwa ikindi cyo cyose ucandiko ukinshirire hano iri joro ndaja kuva muri iri shengero mvuge nti ndi ngarya nigishije abantu ibinyoma namba mushobora kunyereka igisomwa kimwe mubyanditswe cyanke bakunzanira inkuru imwe inkuru y'ukuri inyereka ko abantu bigeze babatizwa muri bibiliya mu izina rya umwana mpe mugera cyanke munzanire kimwe mu byanditswe cyanke igitabo kimwe cya kahise urupapuro rumwe ijambo rimwe muri kahise aho umuntu n'umwe yigeze kubatizwa mu izina rya data umwana na mpe mugera gushika kuna magini kaya ishengero katolika ingo hanza nire nshashira ikimenyetso ku mugongo hanyuma ntembere mu Jefferson Vere namwe inyuma ni sone iri kwiravuga nzoshirako umuhanuzi w'ibinyoma zimiza abantu kandi mvuge mwungere namburi hano muri iki gitondo wo bikoze wo tegerejwe kundeka nka kugirira ibyo murabona ingo munyereke ariko muratinya ubu mbega ibi ni iki ibi ni uguhishurirwa ibi ni uguhishurirwa kandi ibi ni mpemu yera kristo yarungitse ubutumwa bwiwe ku mashengero nimumwumve ibyo ni byo bibiliya yigisha mbega yinjiriye he asangwa mutajya kushavura mutajya kugenda muri iyi ndwi mufata inama y'inikaya fata igitabo cyitwa Babuloni zibiri cya isirope fata rero inkuru za Josephus nizo ariko yanditse gusa gace kamwe kuri Kristo avuga ati hariho umuntu yitwa Yesu yagenda hirya no hino akiza abantu hanyuma arapfa cyanke oya Pilato aramwica nana cyanke Herode cyanke yaramwicishije hanyuma rero arabigi abigishwa biwe bagiye kwiba umubiri wiwe hanyuma baramunyegeza nuko rero buri joro bagenda kumumanyura ko igice bakakirya yavuze ati bo bari abantu barya abandi ku bw'ibyo baba bariko barasangira murabona ibyiyumviro by'umubiri Josephus si umuntu wo kumviriza ariko fata igitabo cy'abamaratiri cya Fox ngicyo cy'ukuri igitabo cy'abamaratiri cya Fox ni bangahe bamaze kugisoma atanteka ibihe bya kera bya mbambe cyangwa cya Babuloni zibiri za Hisrope cyangwa ibitabo bimwe by'ukuri bihambaye cyane ikiruta ibindi dufise ni inama y'imikaya iyitanguriye inama y'imikaya ni inama y'imikaya kandi murabona hariya ko bitigeze bivugwa nta muntu n'umwe afata ibyanditswe byera hanyuma ubone namba harigeze kubaho umuntu n'umwe muri bibiliya yigeze abatizwa bakoresheje amatazira n'izina data umwana na mpe mugera yerekana imana zitatu nayo umunsi mukuru w'igipagani kandi gatolika nta kindi kintu kiri ku isi atari ishusho ya gipagani y'ubukristo kandi mu ishengero katolika havuyemo Martin Luther John Wesley ababatista abapresbiteriano n'abandi ariko mu minsi yanyuma hariho umurwi washyizwe hagati hariya rwasubiriye kugurura ukuri ko niko bibiliya yavuze kandi umuhanuzi ahambaye ategerezwa kuza mu isi mu minsi yanyuma kandi turizeye agiye kuza raba kandi azogira ishengero rero tugiye kuraba ibi ubu nibuke nguko guhishurwa ntushobora kukukuraho rero mbega ingorane tora umuntu n'umwe muri bibiliya ahantu bigeze babatiza umuntu n'umwe mu izina rya data umwana mpe mugera cyangwa bigeze bamije amazi ku mutwe n'umwe ubitore muri bibiliya kuko uguharirwa ibyaha byawe ntibigeze kandi umuntu wese ntibirabe ingene bari barabatijwe yategerezwa kuza akabatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo ubugira kugira ngo aronke mpemugera byakozwe n'intumwa 19 Pawulo yaciye ku nkombe yo haruguru ya Efeso asanga abigishwa bamwe yavuze ati barigishwa bariko bagira igikorane gihambaye bakurikira umugabo yitwa Apolo yari umunyamategeko yakijijwe mu batiste yizera Yohana umubatizi kandi yarekanishe ibyanditswe ko Yesu ari Kristo Pawulo yarahaciye abona kwira na Prisikira mu gice cya 18 cy'ibyakozwe n'intumwa hanyuma rero ajya hariya gufungura cyangwa ikindi kintu hamwe na Akwila na Prisikira bamubarira ibyerekeye uyu muntu ahambaye bagiye kumwumviriza yaramwumvirije iryo joro yavuze ati ameze neza cyane ni byiza cyane ni byiza ariko mwarahawe mpemugera kuva mwizeye n'ibite kuri mwebwe ababatiste mwagowe hariya inyuma mwizera ko mwahawe mpemugera igihe mwizera yavuze ati mwarakiriye mpemugera igihe mwizera umuntu kanaka avuga ati uko siko byari byanditswe ibyo ndabyanse nararonse ikigiriki cy'ukuri nga igiheburayo nacyo bibiliya ivuga ko ikigiriki na byombi igiheburayo n'icyaramayini muri ibyo byose bitatu ndabifise ngaha bivuga biti mbega mwarose mpemugera kuva mwizera n'ukuri mwarose mpemugera kuva mwizeye ubu yavuze ati ntituzi ko na mpemugera yaratanzwe hanyuma yavuze ati mwarabatizwe umubatizo ki bavuze bati twaramaze kubatizwa n'umuntu yabatije umwami Yesu Kristo twabatijwe umubatizo wa Yohana wa mu mazi nyene birashoboka wa muntu nyene Pawulo yavuze ati ibyo ntibikora yabatije gusa umubatizo wo kwihana si ukuba hari ibyaha ubu bamwe muri mwebwe abahwane nese muza hafi hanyuma hanyuma mubatiza nk'uko ibindi mubatiza nk'uko kubwagakiza amazi na nta cungura umuntu n'amaraso kwihana si biciye mu mubatizo wo kugirwa mushasha oya mugenzi kugirwa mushasha kuzotsanwa na mpemu mubatizo n'igice cyo kwanze cy'igikorwa cy'imbere cyo gushirwa cyo kugirwa mushasha cyarakozwe murabona byiza murawe yavuze ati mwaronse mpemugera kuva mwizera bavuze bati ntituzi namba mpemugera yaratanzwe yavuze ati mwabatijwe gute yavuze ati twabatijwe umubatizo wa Yohana yavuze ati Yohana n'ukuri yabatije umubatizo wo kwihana kwihana avuga yuko mukwiye kwizera umwagazi w'ikimasiyare cyari kigiye kuza umwami Yesu Kristo kandi bamaze kumva ibi babatijwe ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo hanyuma Pawulo barambika ku ibiganza hanyuma baronka mpemugera baca bavuga mu ndimi hanyuma baravugishwa mu mbwire nimbi byatari byanditswe namba munyereke aho ariho hose aho umuntu wari we wese yigeze kubatizwa uko ni kuntu ko mu isezerano rishasha atari mu izina rya Yesu Kristo munyereke uweraga bisi na bensha hariho aha ariho ahandi babatijwe gushika igihe cy'inama y'inikeya kandi umwe wese muri bo yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo abamisiyonari bari n'imirima mu izina rya Yesu Kristo ari ku igihe inama y'inikeya yaje bategerezwa kugira ina imana zitatu bafashe Pawulo canke bakuye Jupiteri hanyuma bashyira Pawulo bakuye Fenisi hanyuma bashyira Mariya bari bafise inama ya mzamoko yose mamoko yose ya Biranda n'ibindi bintu byose hanyuma bagira umubatizo w'ubutatu hanyuma bari haba porotikani baca bambumira kuri ibyo gushyira ubukubu ari ku imico yo kukagoroba yaraje ubu umuhanuzi avuga ati hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba inzira yo mu bwiza muzoyibona by'ukuri mu nzira y'amazi ni wo muco uno munsi batizwe mu izina ryiza rya Yesu imisore n'abashaje mwihane ibyaha byanyu mpemugera by'ukuri azokwinjira indani imico yo kukagoroba yaraje ni ikimenyetso y'uko Imana na Kristo ari umwe ye Petero yavuze ko umunsi wa Pentekote ibi menyekane kuri mwebwe inzu ya Isirayeli yuko Imana yagize uyu Yesu nyene uwo mwabambye umwami na Kristo murongo wa 16 igice cya kabiri ego Imana yagize uyu Yesu nyene uwo mwabambye umwami na Kristo inzu ya Isirayeli ibimenye by'ukuri naravuganye n'umuyuda nagiye kinini kiyasize ngaha mukunzi ya Dawidi yavuze ati mwebwe abanyamahanga ntimushobora guca Imana mwibice bitatu hanyuma mumuhe umuyungo mu bihe umuyuda muturazi bisumba ibyo navuze nti nibyo mwigisha ntiduca Imana mu bice bitatu navuze nti urizera abahanuzi yavuze ati cyane rwose navuze nti urizera Yesaya 9:6 yavuze ati ego navuze nti umuhanuzi yavuga ku bijanye nande Mesiya yavuze navuze nti Mesiya afitaniye ubuhe bucuti n'Imana yavuze ati atsuba Imana navuze nti uko no kuri amina murabona ngaho rero murabona ntimushobora kuyicamwa ibice bitatu namba abamisiyonari ngaho umwe muri bo aj Janga, Hakuba, you tan his zero, you moon, Yichayanga, Nimi, Jeremu, Jerakeza, Kuha, Umuyuta, Tamana, and Hemu, Yerazo, Kubira, Buno, Yenara, Zaho, Zafu, Ina, Mayinikaya, Nazo, Tumfidia, Ibzo, Ariko, Wereka, Abona, Himana, Yamba, you movie, Kani, Niwe, Mana, Yo, Yeniriho, Imana, Yamba, you movie, Kandi, Bahagati, Muni, Twebe, Kutwe, Zagukura, Ho. Yuko ubwiwa zotsa mu buryo bwa mwemu yera imana data watwe imana data mwemu yera ni wa muntu nyene bibiliya yavuze mu vyiruvyaro kwa Yesu Kristo mu gice ca mbere ca Matayi ivuga iki Aburahamu yavyaye Isaka Isaka yavyaye Yakobo abandanye ivuga iti kandi rero mureke ndasome kandi rero ubu muramenya neza ico ndiko ndavuga Matayi gice ca mbere kandi tuza ubu mureke ntangure ku murongo wa 18
Matthew the first chapter and we'll Now, let's begin the 18th verse. Now the birth of Jesus Christ
ukuvuga kwa Yesu Kristo kwa bae gutya nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona visinda Imana data mbega bisoma guko bamubonya afise umwana wande Niba cice yuko Imana data yari serero Imana data na mpemu yera ni mpemu imwe canke yari afise base babiri
Then Joseph, her husband, being a just man,
ariko Yosefu umugabo wiwe kubwa kwa rumugororotsi nti abishatse kundi yashatse kumutetereza yiyumvira kumubengera mu mpisho ati vyumvira umumarayika w'umwami Imana mwiyerekera mu nzozi aramubarira ati Yosefu umwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya Imana data Mwemu yera rero ninde yari se wa Yesu Kristo mwemu yera niki muri mwebwe rero iyo ni ya mana data nayo sipyo byiza azobyara umwana w'umuhungu na utumwite Yesu ngaha ni mana data ngaha ni mana mwemu yera ngo nungaha ni mana umwana murabona izo ni imana zitatu bibiliya ntivuguko izi zibiri zitegerezwa kuba cyo kimwe canke yara afise base babiri murabona ntashobora kugira base babiri murabona ubazovyara umwana w'umuhungu na muzumwite Yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo rero ibyo byose byari byabaye bityo ngo ujya umwami Imana yavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe biboneke inkumi zotwara inda ibyara umwana w'umuhungu bazomwitwa Imanweli kuko insobanuro w'Imana iri kumwe natwe Icho ni gice ca mbere ca Matayo 28 aho Yesu yavuze nuko ntimugende mubatize mu izina rya Data n'Umwana rya mpemu yera nirihe zina rya Data umwana mpemu yera Yesu Kristo by'ukuri mwarasomye inkuru y'urukundo yavuze ati Yohana na Maria babayeho banezerewe nibande Yohana na Maria nimuce ku ntango y'inkuru maze mubibone namba hatari zina muri Data umwana mpemu yera rero ninde rya zina nimusubire inyuma ku ntango y'inkuru maze mubona uwo yari kwaravuga Petero ku munsi wa Pentekoti yavuze ati nimwihana umuntu wese muri mwebwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo kubwo guharirwa ibyaha byanyu yari afise uguhishurirwa Yohana yari afise uguhishurirwa Yesu yari uguhishurirwa yari yerekanye ubwiwe neza na neza hano mu canditswe ndi uwamyeho uriho n'ubugiraze mushobora byose ni byiza cyane rero reka dufata umurongo w'indwi neza na neza n'ingogubu imbere y'uko dusohoka twihute n'ingoga bishoboka mushobora vyose icubahiro n'inganji bibi vyiwe bihe bitazoshira amina kandi akaduhindura ubwami no kuba abahereze b'Imana ye ni yose icubahiro n'inganji bibi vyiwe bihe bitazoshira amina murabona uko wishugwa hari ukungene hahishuwe ukuntu Imana abantu biyagaje imitwe yabo bakwega imishatsi yabo nibindi bagerageza gutahura ibya Data umwana na mpemu yera nibitatu muri umwe ntukwega umushatsi wawe canke ngo wagatse umutwe wawe rangamiza hejuru gushirirwa akuva mu kirere kandi uko n'ukuri azohishura si Data umwana na mpemu yera nibikorwa bitatu Imana imwe yabayemwo yari mu gikorwa mpemu kubwiwe kuko ikiremwa muntu agifise agaciro rero yigize ubwiwe umubiri aho bamwarondera amaraso yiwe bwite bidaciye mu guhuza ibitsina nk'uko byari biri mu itongo rya Edeni ariko yabyaye umubiri waremwe kandi biciye mu rugo umubiri wabyawe n'inkumi yatanze amaraso atweza kandi adukurako ukutizera kwacu kugira ngo twizere rero dukore ibyo turamwakira mu mutima yacu ni Imana muri twebwe Imana Data umwana na mpemu yera urabona umuhanuzi gusa umuherezi n'umwami ni cya kintu nyene ni byiza rero umurongozi w'indwi ibishikirijwe ni ehe azanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazo somo bwana kanda moko yose yomwizi atobora geshwa nawe yo dufise isahadinga hivyo ni byiza hariya mwoshobora kunyongera guti minota 20 mwo bishobora ni byiza uburero ejo mwijoro tuzogerageza gufata ibisigaye kwirekwa rya Patmos mwijoro uyu munsi tugiye kurangiza kuri ibi bimenyeshejwe yo mwiyumvira neza murakundi ibibiri ya kera nuko hishurirwa iki niki imana imanuka muri iki gitabo akuraho umwitwikiro avuga ati nguyu umuhanuzi umuherezi umwami data umwana mpemu yera wari hariho kandagiraze ibi bintu byose ni imana rero reka dukure ku mwitwikiro mu kanya gatoya gusa imana idufashe dukure ku mwitwikiro kuva ku maso yacu kandi turonke ehazananye n'ibicu rera tota gute n'ibicu ubuhe bwoko bw'ibicu ibicu by'ubwiza atari kimwe muri ibi by'imvura imituragara igice cy'imvura ariko ibicu by'ubwiza uzokwitegereza ubwoko bw'ibicu yashyizwemo igihe Petero nabo babona iyerekwa ryiwe ku musozi wo gukayangana igicu caramutwikiriye impuzu yiwe yarakayangana yashyizwe mu gicu inkomezi z'Imana. Yo, turashikiriye ibyo ngaha muri iki bihe by'ishengero ndababwira ni gusa kwa Gaza ibyina muri jewe kubyiyumvira ko kuza kwiwe ni ndabona uyu munsi tubaye mwaho atakintu na kimwe nta byizigiro bisigaye kiretse ukuza kwiwe rero turaza gutahura ibi n'ingoga rero nimwibuka ijisho ryose rizomwibonera rero ivyo ni byari zamugwa ico gihe ryari iki murabona ntibyari zamugwa ryari ko avuga iki ukuza kwa kabiri n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mwisi azoborogeshwa nawe rero dusubira inyuma hanyuma turari inkuru reka dusubira inyuma muri Zakariya maze dufata igice cya 12 cya Zakariya ni byiza cyane. Kandi umwami Imana akabongera iminsi yose abama barakizwa mbega ukuntu dukengurutse kubwo guhishurirwa kwiza kwa Yesu Kristo ntimumunezererewe rero tuzoronka ibi mu gitabo cy'inyubako gusa n'ingoga nk'uko dushobora ku bantu hanyuma rero murashobora kubironka kugira mu bisome mu gucumba cyanyu umutekanye n'ibindi hanyuma mubyige ko ku bwanyu ni byiza. Zakariya
Zakariya
igice cya 12 ubu cya Zakariya kandi dushaka gufata ibi nk'inyifato y'ugusenga kandi nshaka gufata ibi kubw'ubwiza bw'Imana rero Zakariya 12 reka dutangurire ku murongo w'icyenda nimwumvirize dumutekereje ariko avuga kumkuza Zakariya 12 hanyuma dutangurire ku icyenda ku murongo w'icyenda kandi hazoba Zakariya avugishwa imyaka 480 imbere yo kuza kwa Kristo kandi kuri uwo munsi nzokwitwaririka kugeseza amahanga yose yaje gutera i Yerusalemu nimubyiyumvire kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu impemu y'ubuntu niyo gusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise rero ni ryari ubutumwa bwiza buzosubira ku Bayuda igihe cy'abanyamahanga nticyahera ubutumwa bwiza buzoba bugeze ku Bayuda yo noshobora iyaba noshobora kubabwira imbere y'igihe akantu gato kegereje gushika hanyene murabona muri iki gihe nyene murabona bigira bishike tubitahura mu bihe by'ishengero kandi iki gihe gihambaye cyegereje gushika bizobandanya mu byashyiro Yohana 11 maze igihitane barya bahanuzi babiri Eliya na Mose bagaruke ku bw'Abayuda turabyiteguriye byose biriko biraja ku rutonde biriteguye ubu butumwa bw'abanyamahanga nk'uko Abayuda babutsanye ku banyamahanga abanyamahanga batobutwara neza ku Bayuda ubugira kandi maze izamugwa rizoza ubu mwibuke ibi bizoza inyuma y'imibabaro ishengero ntirica mu mibabaro ibyo turabitse bibiri irabivuga murabona ni byiza rero A to sukakunzu ya Isirayeli kigamhemu yera nyene murabona ishengero ry'abanyamahanga rimaze kugenda kandi bazokwitegereza uwo bacumise bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege bamutwara akabo bamurwarira akabonge nk'utwazwa n'imfura yiwe kuri uwo munsi hazoba amu maboroga akomeye i Yerusalemu nka ya maborogo mu kiyaya ikimidiyoni kandi igihugu kizoboroga umuryango wose ukwawo umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo na umuryango w'inzu ya Natani ukwawo buri nzu ukwayo nibabo n'ibizoba ibizoshikaho azotira mu bicu by'ubwiza akukugeseruka kwiwe kwa kabiri akanda habo bayuta bamucumise murabizi kindi canditswe kivuga ko bazomubonaho yakuye izo ngoma yavuze ati mu nzu y'abakunzi banje kandi ntazoba ari igihe cy'amaborogo ku Bayuda bamwanse gusa nka Mesiya ariko hazoba ari igihe cy'amaborogo ku banyamahanga bazosigara ha bamwakiriye bamwanse nka Mesiya wabo w'iki gihe bazoba bariko baraboroga kandi barira inkumi y'ikijuju izoba iri kwiraboroga iryo ni rya shengero ryanse gushira amavuta mu itara ryaryo yari inkumi hari inkumi icumi zasohotse bose ari abantu beza ariko batanu bari bafise amavuta mu matara yabo abandi batanu ntibari bafise amavuta abantu babeza ariko babuze gushira amavuta mu matara yabo bazoba baterera mu itanure ry'umuriro niho hazoba amarira no kuryana insya z'amenyo ehe ngibi bazoba bariko baraboroga aho Bibiliya yavuze iti bazoba bariko baraboroga imitima imenetse rwose gushikaho mbere aha ndabona ikindi itanguriro 46 sango mushaka kujayo reka tujeye akanya gatoya maze tubisome no mu itanguriro ndabyibaza mu gice cya 45 cy'itanguriro nifuza gushika Yosefu yimenyekanisha ku bantu biwe kandi dusha tubona ibi byerekana gusa ibimegereranyo by'ibizoba kuri urya munsi hanyuma rero tubifatanye maze Yosefu ntiyabaye gishobora kwigumyagumya imbere yabo bahamgararanye bose acavuga n'ijwi rirenga ati nimutaramure abantu bose rero mwibuke Yosefu ariko arimenyekanisha yavuze n'ijwi rirenga ati abantu bose nibamve imbere nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yosefu igihe yibarira bene se araturikisha ararira abanyegiputa barabyumva no kwa Farawo barabyumva ategerezwa kuba yarasemereye cyane Yosefu abarira bene se ateregani jewe Yosefu aho data aracariho bene se babura icyo bavuga kuko barandutse tima kubona bari imbere yiwe Yosefu abarira bene se atenda ni munyegere baramwegera avuga ati ni jewe Yosefu mwene se umwe mwaguze ngashorwa muri Egiputa none ntimubabare ngo mwirakire kuko mwaguze ngashorwa ino kuko Imana ariyo yatumye mbitangira imbere ngombe kirokora yombe ukuntu ari byiza ikigoye kimaze imyaka ibiri mu gihugu kandi hazoba batazoruha bari mamwo canke ngo bimbure Imana niyo yatumye mbitangira imbere kugira ngo ibibagore mugira icyo musiga mwisi ibarokorze agakiza gakomeye ubu ni mureke mfate hanyuma ndabegeranye na Zakariya igice cya 12 akanya gato rero turazi yuko mu ngereranya sangwa wigisha mu ngereranyo aho rero uzokwama ubibona neza ndabyibaza mu kigereranyo rero Yosefu igihe yavuka yarankwa nabo bavuka nibyo nibyo ubu ndashaka kubereka Yosefu ni igishusho gishengero ryuzuye mwe Yosefu yarankwa nabo bavukana kubera iki kubera ko yari uwa mpemu Yosefu ntacyo yashobora kubikora ko kuko yarashobora kubona iyerekwa ntacyo yashobora kubikora ko kuko yashobora kubona indoto murabona kandi yashobora gusobanura indoto we ibyo nibyo byari muri we ntiyashobora kwerekana ikindi uretse icyari muri wemwe rero abo bavukana baramwanka ta mpamvu ariko se yaramukunda kuko se yari umuhanuzi murabona uko byari biri kuri Yesu Imana yarakunda umwana wayo ariko abo bavukana abafarisayo n'abasadukayo baramwanga kuko yashobora gukiza abarwaye kandi akavuga ibintu imbere y'igihe kandi akabona iyerekwa gabiri bisobanura murabona icyo nshaka kuvuga bamwangiye ubusa hanyuma Yosefu bamugiriye iki bagize nk'aho yari yapfuye maze bamuta mu mwobo bafata ikoti ryuzuye amaraso rya yama barindwi iyose yahara mabarindwi gusa mu munyu w'amazi kandi munyu w'amazi turabizi turazi tsakubishika ko mukanya gatoya ndabyibaza muri iri joro umunyu w'amazi hejuru yiwe ngaha Yesu havuga havuga hari uwa rabyagiye yasa nakabuyenge kitwa yasi pina kitwa sarudio kandi n'umunyu w'amazi umunyu w'amazi n'isezerano kandi ibyo ryari isezerano ry'ino ry'imana kuri Yosefu hanyuma rero basesa amaraso ku ikoti ryiwe maze barisubiza se kandi yategerezwa kuba ari uwapfuye kandi ariko yaradugijwe ava mu bwo mu mwobo hanyuma ashirwamo agurishwa kuri farao w'umuntu kanaka muri Egiputa hanyuma umujeneral aramugumya hanyuma bamaze kubikora we ikintu kibi caje kumurwanya maze kimuta mu gasho hanyuma aho aravugishwa maze abwira abagabo babiri aho umwe azoja naho wundi azoja umukevyi hamwe n'umusuku yisunze indoto zabo hanyuma rero ashirwa hejuru avuyaho iburyo bwa farao kandi nta muntu yashobora gukora kuri farao adaciye kuri Yosefu ibyo nibiki rero igihe Yosefu yagurishwa ku banyegiputa kandi mwitegereza ikintu cyose yakora cyari ikigereranyo cya Kristo raba uyu mukevyi n'uyu musuku hariya kandi bose bagize indoto kandi Yesu igihe yari mu ibohero mwibuke Yosefu yari mu ibohero kandi igihe Yesu yari mu ibohero gute amanitswe ku musaraba ahari umwe yakize n'uwundi yarazimira Yosefu igihe yari mu gasho kiwe umwe yarakize uwundi arazimira kandi mwihweze hanyuma inyuma yuko Yesu akuwe ku musaraba yadugijwe mu ijuru maze yicara iburyo bwa hema hambaye Yehova nta wushika ku mana nta mujanye nta mwaramutse Mariya nta mweranduyu canke mweranduriya ariko muri Yesu Kristo umuhuza umwe w'Imana n'abantu rya mubiri w'agaciro Imana yabayemo hagati muri twebwe wafashe izina ry'Imana kandi Imana yafashe izina ry'umuntu Imana yafashe irabya ngaha mwitangurira igedamo sinshobora kubirengana umenga hariho umuntu atari ko arabitahura ahantu hanaka raba mwitangurire reka nsubire ndabereke ikintu mpemu yera mburiye gukora ibi ndavuye mu kigwa canje akanya gato igihe amakuru ya mbere yashika mu bwiza uko umwana yari yatsimi ya damu Imana yarungitse umumarayika Imana yarungitse umwana mbega yarungitse uwundi muntu wari we wese yari ubwayo gucungura umwana wayo yari yatsimiye haleluya Imana nta wundi yize yatariyo ubwayo Imana yihaye umubiri maze Imana natwe hanyuma icungura umuntu ubwayo ni twakijijwe Bibiliya yavuze iti kubw'amaraso y'Imana Imana ipfa yari Imana idapfa yagize uwupfa kugira ngo ikureho icyahibe umwagazi w'intama yonyine kugira ngo yinjire mu bwiza itwakiriye n'amaraso yayo bwite imbere yayo harya hirya y'igihutu rero Yosefu aragiye hepfo ariya muri Egiputa kandi hariya yatugijwe hejuru avuye mu gasho kiwe iburyo bwa farao maze akirwa umuziganyi kandi ibintu Yosefu byateye imbere mu gihe cya Yosefu rero aho Yosefu Yesu azogarukira imbere n'ubugaragwa buzoshurika amashugwe n'umwana w'umugisha ikigereranyo cya Yosefu bashyize Yosefu mu umujenerale yamushyize mu nzu yiwe icyo yakora cyose cyagira umugisha bamushyize mu ibohero maze ibohero ryose rigira umugisha icyo bakora cyose yagira umugisha kandi igihe yashyirwa hejuru hejuru kuruta ahandi hafarao iruhande ya farao ikintu cyose muri Egiputa cyagize umugisha hejuru y'ibindi byose ku isi igihe hazogarukira hazoba igihugu cy'umugisha ubugaragwa bwa kera buzoshurika kandi hazoba imfungurwa ahantu hose kandi tuzoshobora umwe wese kwicara munsi y'umusukoni wacu bwite maze dutwenge kandi duhimbarwe hanyuma tubeho ibihe bitazoshira mu nyonga ziwe aho azogarukira nk'umwami yari umwana w'umuntu umuhanuzi amina yari umwana w'umuntu ikimaze umuheretse umwana w'umuntu nk'umwami umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami y'icubahiro ciwe umwana w'umuntu yagara Imana yagaragajwe nk'umwana w'umuntu yaramanutse maze yigira umuntu kugira ngo ikure ibyaha by'isi yigitse umuntu nk'umuhanuzi yigitse umuntu nk'umuherezi yigitse umuntu nk'umwami umwami w'ijuru umwami wa bera umwami ahoraho yamyiri mu umwami izokwamira umwami umwami ahora ubu ni mwihweze hanyuma Yosefu imbere y'uko Yosefu agenda bategerezwa kupfutsa inzambu bwa mbere hanyuma abantu bagasemerera bati apfukamira Yosefu icyo umuntu yoba ariko arakora cyose yaba ariko agurisha ikintu ku ibarabara iyo nzambi ivuze yarapfukama umuntu yabasa n'uwiteguye kuramvura ukuboko ngo yakira amahera yiwe ariko yarapfukama Yosefu yabaje yo umugwanyi yabasa n'uwiteguye kugira igikorwa ciwe hanyuma yaca akora iki yategerezwa guhagarika Yosefu araje inzamba yarapfuka umunsi n'ibintu byose mbere n'igihe bizohagarara igihe inzamba y'Imana izovugira hanyuma bapfiriye muri Kristo bazozuka maze ugutamanzura ku igitondo gihoraho cyakaka kandi kiboneka ibintu byose bizopfukama amavi yose azompfukamira n'indi mizose zibyature tangura ubu ibyaha by'abantu bibaca imbere ibindi birabakurikira ariko ubu mwihweze ibyabaye ese ukuntu ari byiza igihe Yosefu inyuma yo kurongora umunyamahanga maze aka akira umuryango Efurayimu na Masinase abahungu biwe mwarihweje ku iherezo igihe Yosefu Yakobo yatanguye guhezagira Efurayimu na Manase igihe yatangura gushyira ku ikiganza cy'iwe yashyize Efurayimu iburyo Manase ububamfu kugira ngo umukuru aronke umuhezagiro w'ukuboko kw'iburyo ariko igihe yatangura gusenga ibiganza by'iwe byaranyuranye aho umuherezi umuhezagiro w'ukuboko kw'iburyo aho kubuhu wari ku kuboko kw'iburyo hanyuma Yosefu avuga toya Yesu uko mubyeyi ati utegerezwa gushyira umuhezagiro kuri Manase aho kwishyira kuri Efurayimu maze avuga ati Imana yanyuranije ibiganza byanjye biki kuva ku Bayuda imfura ba mbere bahisemwo n'Imana umuhezagiro wagarutse ku banyamahanga biciye ku musaraba kugira ngo haboneke umugeni umuhezagiro waje uciye ku musaraba uva ku Bayuda uja ku banyamahanga baranse umusaraba kubw'ibyo rero yaronse umugeni w'umunyamahanga rero igihe Yosefu imbere y'ibi gihe yari yumvise ibyabo bapfuka nabo bari barapfuye mu gufatanya imyaka myinshi Abayuda ubu mwitegereze tugiye gusubira muri Zekariya ubu aho baboroga barira kandi baboroga kandi n'imiryango izotandukana ubwayo n'iyindi miryango basohoke bavuga bati twabigenje gute twabikoze gute igihe bavuga bati ni hehe wakuye ibi bikomere izi nkopfu mu biganza byawe n'abariya babo mucumise azotsa mu bicu kandi bazomubona nabariya bamucumise kandi inzu yose izorira kandi bazoboroga ntibazomenye icyo bakora kandi igihe Yosefu murazi nkuru igihe yabona bene wabo kandi yakoze nkaboho atashobora kuvuga igihe burayo rero yazanye ubusobanura nk'ubusobanuri nk'ubasobanurira kandi ntiyashobora kuvuga igihe burayo yakoze nkaho ariko yashaka kumenya kandi rero igihe amaherezo umunsi umwe igihe na mwene wabo mutoye mwarabibonye ni Benyamini yaturiye ubugingo bwiwe ni gikuno munsi kija kururumbisha ubugingo bwiwe Yosefu wacu Yesu ribya shengero ritoya ryagiye hariya muri Irani ryagumije amabwirizwa y'Imana kandi n'abantu bavutse ubwa kabiri bakoranira muri Palestina kandi ryashumbushijwe ubugira kandi irya nyenyeri y'amashami atandatu ya Dawidi bendera rya kera gusumba ayandi yose mwisi hanga yavutse mu yandi mikeyi heze ngiyi Isirayeli amahanga arasenyutse Isirayeli rikanguye ibimenyetso bibiliya yavuze bitaraba iminsi y'abanyamahanga iraharuye buzu y'ubwoba garuka ewe wasanzaye mu bawe umunsi wo gucungurwa uri hasi imitima y'abantu irananirwa kubera ubwoba birabe gusa bose baragize uruhagara ni wuture mwe mitara ryawe riteguwe kandi rikeye rangamiza hejuru gucungwa kwawe kuri hafi abahanutse b'ibinyoma barabesha habahakana ukuri kw'Imana yuko Yesu ariwe Kristo ari Imana yacu byitsa ari kuguhishurwa kwarashitse ariko tuzoca mu makanda y'intumwa neza mu bibanza byabo nyene kuri uwo munsi w'ugucungurwa uri hafi imitima y'abantu irananiwe kubera ubwoba ni wuzuremo hemu w'Imana itara ryawe riteguwe kandi rikeye rangamiza hejuru ugucungurwa kwawe kuri hafi.
Yo,
Yosefu, igihe yabona Benyamini mutoya hagaze hariya, uwo ni mutoya wiwe, murabona Benyamini mutoya, ubu hariya imiryango yo ku isi y'Abayuda yarasubiye hariya, aho hazoba 144 byabo biri hariya kugira ngo bakire Yesu igihe bazomubonaje, bazovuga bati yo, ubu ni Imana yacu twari turindiriye. Hanyuma bazobona intoboro ibi byavuye hehe, yavuze ati mu nzu y'umugenzi wanje, kandi bazoboroga bongere barire, kandi umuryango wose imiryango yabo ya Dawidi na Neftali, kandi bose bazokwitandukanya ubwabo buri muryango, kandi bazokwiririra igihe bazomubona hagatse mu kirere uwo bacumitse. Mbega ubutumwa bwiwe butsoba iki? Itegereze icyo Yosefu yavuze igihe yavuga, itegereze ikindi kintu igihe Yosefu yari afise abana imbere yiwe, yarabaravye, yarababonye, Benyamini yarababonye, Efurayimu yarabonye, n'abasigaye muri bo hariya ba Gadi n'abandi bose, kandi iyo miryango 12, iyo miryango 10 rero ihagaze imbere yiwe, yaramenye ko ari bene wabo, kandi yaravye Benyamini mutoya, ubwo nyene umuhogo wiwe watanguye gufatana, yamenye ko barabiwe. Mbega yavuze iki? Abantu bose nibandeke, n'igiki cashitse ku mugore n'abana biwe binjiye mu ngoro, ni hehe ishengero ry'abanyamahanga rizoca mwizamugwa mu ngoro umugeni? Haleluya, umugeni azokurwa mwisi mwizamugwa. Rero igihe agarutse umugeni ntari hari igihe azokwimenyekanisha kuri bene wabo Abayuda, abo bamucumisa, abo bamwanze, ariko umugore wiwe n'umukunzi wiwe, abagenzi biwe bo hafi hariya, abagenzi biwe bwite Imana yarungitse bo mu rusengero, kandi igihe yaraba yavuze ko bari ntibambimenye, bavuze bati yo, mbega umuganwa hambaye, batanguye kuvuga bavugana yo ibijanye n'ibi bintu n'ibyibyo bari bakoze. Ndizera ko yari Efurayimu canke Efurayimu, ariko ndibagiye uwo yari we. Yavuze ati yemwe, ntitwategerezwa kuba twaragabanganye mwene wacu Yosefu. Yavuze ati murabona turiko turavyishura. Reyubeni yavuze ati ntitwategerezwa kuba twarishe mwene wacu, ati kuko murabona turiko turishura ivyo twakoze. Kandi Yosefu yarahagaze hariya, ndibi biyumvira ko yumva igihe buraya, ariko yarakize, bamwe biyumvira ko atashobora kuvuga gutahura, kuvuga mu ndimi, ariko arazi byose kuri ibyego, arababizi. Ubwami bw'abanyamahanga bwaje buvuga mu ndimi n'insobanuro mu mutwe w'inzahabu, umutwe wa mbere imbere y'uko bugwa. Ni igiki carangije ububwiriza bwa mbere bw'abanyamahanga? Inyandiko mu rurimi rutamenyekana ku gihome, kandi umuntu hariya yashobora kuyisigura no kuvuga icyo ari cyo birangira mu buryo bumwe. Amina, byaraje kandi bigiye mu buryo bumwe. Biyumviriye ko atoshobora gutahura indimi zabo bari ko baravuga, ariko yarazizi, bavuze bati murabona ibidushikiye. Kandi Yosefu yarabonye ko bicuza ibyo bakoze, abo ubu arabona umubabaro wabo n'ukwicuza ko bamutaye. Rero umuhogo wiwe wafatanye ubu ariteguye gukura ishengero ryiwe mu isi, kuritwara mu byiza, hanyuma akagaruka, kandi imiryango yose yo ku isi izoboroga. Mbega bakoze iki? Reyubeni bose baratangara, batangura kurira, bavuze bati yoyo, baratinye, kandi bavuze bati uyu ni we, ubu turamenye ko katubanye, ubu araja kutwica, ubu aturazi yuko tugiye kwicwa. Ubu nyene kuko urya ni Yosefu yabaye kure yacu igihe kirekire cyane, urya ni Yosefu mwene wacu ubu karatubanye. Yavuze ati ntimwite ku mwikomo, Imana yakoze ibi kugira ngo izigame ubuzima. Mbega Imana yakoze iki? Mbega ni kuki Abayuda banse Yesu kugira ngo twebwe abanyamahanga, kugira ngo abantu yahamagaye kubw'izina ry'iwe? Imana yabikoze kugira ngo izigame ubuzima bw'ishengero ry'abanyamahanga. Umugeni, I midyango yose ya mwansi tsoboroka batso kwinyegetsa mu myobo no mu bitandara nibindi bapfuga bati mutunyegetse mutugweko mwami sotsi mwe barabyanze baramwansi midyango yose yo kwisi itsoboroka kuberawe akandi umuryango wose muri Isirayeli hariya utso kwitandukanyo bwawe imiryango izotandukana umwe ku wundi kandi bapfuga bati ni kuki twabikoze byagenze gute kugira ngo tumwanke gute nguriya ngiriye imana twari turindiriye kandi nguriya imisumari mu biganza byiwe kandi twarabikoze nibyo neza na neza bene wacu bapfutse hariya igihe bagaruka maze bakavuga bati nguyu Yosefu twagurishije yavuze ati ndi Yosefu mwene wanyu mwagurishije muri Egiputa yo baragitse ubwoba kandi bararira bakongera bakaboroga kandi barabuziyo bakwigwa bati mbega dukora iki yavuze ati nimwite ku mwikomo koko n'Imana yabikoze ibi byose Imana yandungitse imbere Imana yaremye abantu bose abatsunga biraburebwa muhonda abantu bose yaremye abanyamahanga irema abayuda uwabaremye bose byose ni kubw'icyubahiro cyayo kandi abayuda bategerezwa kwankwa kugira ngo itore umugeni mu mahanga nicyo gituma ubwoko bwose bwo seburiho kubw'ibyo umugeni wo mu mahanga hamwe n'urubyaro rw'ibiryo shengero ry'icyubahiro rya Pentecote yogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama n'ubushobozi bwose bwo kuzuka kuba muri bo rizotutswa umunsi umwe mwizamugwa mu kanya gatoyi mu kanya nkako gukubita urugwayi kugira ngo rije kuba mu nyonga za Yesu mu gihe azogarukira kandi akigezaho ibintu byose kugira ngo yimenyekanishe kuri bene se. Murabe icyo ivyanditswe bivuga ngaha mu kurangiza ehe arazanana n'ibico kandi igico ryose rizomwibonera ubari karavuga ivyerekeye ukugaruka kwa kabiri esizamurwa n'abacumi se bazomubona igice kindwi umurongo wa mbere cyangwa umurongo w'indwi w'igice cya mbere igico ryose rizomwibonera n'abamucumi se bazomubona kandi amoko yose yo mwisa zomuborogeshwa nawe niko biri amina. Rera tanga rirya tangazo rihambaye uyu ninde bagiye kurondera ndi Alfa na Omega ndi A gushika kuri Z ikigiriki ni A na Z indome z'ikigiriki ibyakozwe n'intumwa 2:36 Petero yavuze ati ntarindi zina twahawe munsi y'ijuru dukwiye kukirizwamo canke oya ndabasabye ikigongwe yavuze nabi yavuze ati nuko abo mu miryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo Yesu nyene umwe mwabamba Yohana 14:12 Tomasi yavuze ati mwami twereke data bizoba bihaye yavuze ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gito uraka ruhumenya yavuze ati ubonye jewe wababonye data none uvuga ute ngo twereke so jewe na data turi umwe narababwiye umuntu igihe kimwe uwo mupfasoni yavuze ati akanya gatoyi gusa mushinga na Heburana ati wewe n'umukenyezi wawe muri umwe namwe navuze nti ariko si muri ubwo buryo yavuze ati ndagusa sabye kigongwe navuze nti mbega urambona yavuze ati ndakubona navuze nti urabona umukenyezi wanje yavuze ati oya navuze nti rero baratandukanye yavuze ati urambonye ububonye data kubw'ibyo ibyo byari bikwiriye kuri ico rero nuwera Yohana canke igice ca mbere ca Yohana 5:7 gushitsa ku 8 mwebwe mwese muri ko muravyandika igice icete ca mbere ca Yohana 5:7 gushika ku 8 Bibiliya yavutse uvuga urya muntu nyene byanditse ukuhishura Yesu yamuhaye yavuze ati hariho ibishinga ntaye bitatu mu ijuru data ijambo umwana data ijambo na mpemu yera kandi bose ni kimwe hari ibishinga ntaye bitatu ku isi amazi amaraso na mpemu yera kandi bihuriza hamwe ese umwe ariko bihuriza hamwe muri kimwe ntushobora kuronka data udafise umwana ntushobora kuronka data udafise mpemu yera nivyo ariko amazi amaraso na mpemu nivyo bintu bisabwa kugira ngo winjire mu mubiri wiwe iyo habaye ukuvuka gusanzwe ni kihe kintu ca mbere gishika iyo umugore ariko aravyara umwana ikintu ca mbere ni amazi icya kabiri na maraso sivyo ikintu gikurikira ni mpemu umwana afata impemu ziwe agatangura guhema amazi amaraso ni mpemu ibyo bigize ukuvuka gusanzwe umubatizo wo mu mazi mu izina rya Yesu Kristo ugusindanishirizwa no kwizera mu kwizera umwami Yesu Kristo amazi igikurikira ni kamaraso kwezwa guhanagurwa kumubishira kumubishira shira hanze aho ni ho mwebwa abantu n'ababa Nazarayo mwana niriwe mwarangiye kure ariko ntimwabandanije urwavya rwejejwe kuri arutari rwiteguriye igikorwa ariko arutari mu gikorwa hahirwa ubuhirwe abafisi inzara n'itunyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa urwavya rurezwa uko n'ukuri ni nk'inkumi ijambo inkumi risigura utunganye uwera adahumanye uwejejwe batanu bari bafise amavuta abandi batanu ntibari bayafise n'abandi batanu bagoma gusa mu kwezwa mbega mwarahawe mpemu yera kuva imwizeye mwamu babatiste ba presbiteria ntituzi ko hari mpemu yera yatanzwe none mwabatijwe umubatizo ki amaze kubarambika ko ibiganza aho rero inyuma yaho bakijijwe bakezwa bucujwe mpemu yera nibyo amazi amaraso mpemu yera Yesu yaje kuza no guhumanura no kweza ishengero kugira ngo ashobore kuza kuri bamwe n'amaraso yiwe bwite yatanzwe nz'amaraso yiwe bwite yavuye ku mana kugira ngo ashobore kutuhumanura kuvuka kwacu kubw'ikibu guciye mu guhuza ibitsina maze aduhu urwa uruvyaro rwejejwe rwera kugira ngo we ubwiwe ashobore kuruzamo hasigaye igihe gitarisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzombona kuko jewe insigarira zinamuvugwa nzoba ndi kumwe namwe mbere no muri mwebwe gushitsa ku iherezo rya byose amina mu nzira ya yose nzoba ndi kumwe namwe no muri mwebwe ibikorwa nkora namwe muzobikora ibi bimenyetso bizokurikira bizera imana mu ishengero yo mana we ubu mana hari bishinga ntaye bitatu mu ijuru data ijambo umwana mpemu yera ni umwe rero mushobora gukizwa mutejejwe mushobora kwezwa kandi mudafise mpemu yera nibyo impemu yejewe iratujwe yera umutima wawe yoza umutima wawe itawujuje n'ikintu kinaka ivyo nibyo yavuze ati impemu ihumanye ivuye mu muntu ica hatagira amazi irondera uburuhukiro ikabura ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo ihashitse igasanga igaragaye ihakubuye iteguritse kinjira ivyanyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi ibihetanga bondwi ivyo nivyo vyashitse kuri mwebwe abaperegrini Holiness abanazareye n'abandi mwaremeye kandi ivyo mpemu yeraje atangura kuvuga mu ndimi no gutangura ibimenyetso n'ibitangaza mu vyita dayimoni kandi mwararogose ku bikorwa vy'imana mu vyita ikintu canduye none mwarabonye aho ishengero ryanyu ryagiye sohoka muri vemo igihe kirageze ugwishurwa kwa Yesu Kristo kuri ko kuri gishwa mani hishuwe mu rushobotsi bwo kugaragaza mpemu yera kwayo amina umunsi w'ugushongoguri hafi rero ubumana muriwe Timoteyo wa mbere 3:16 nta buhakana yuko ibanga ryo kubaha imana rihambaye cyane niri umwe yerekanywa afise umubiri akabonwa n'abamarayika akamenyekanishwa mu banyamahanga kizegwa mwisi akaduzwa gahabwa ubwiza yo nyene birabandanya kandi bikabandanya ariko tugeze hehe ubu ku mpera ku murongo w'umuna ani mwijoro turatangura umurongo w'icendi yerekwa ryo kuri Patmos yo hari ibintu bihambaye twabikiwe mbega turamukunda ndamukunda 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 kuko yankunze ubwa mbere kandi yaguza agakiza kanje ku giti I Karuvariyo by'ukuri murabikora mbega Imana yari imenyekanishije kuri mwebwe kuba byarahishuwe ko ari umwana w'Imana Yesu Kristo Imana yagaragaye mu mubiri kugira ngo akureho icyaha ariko arihishura muri iyi minsi ya nyuma mu mashengero yiwe yimenyekanisha ubwiwe ubu ibi bintu nyine biriko birabera mu ishengero mwitegereze kandi mubone ku mpera y'ubu butumwa namba bibiri yitavuga yuko ibi bintu bitegerezwa gushika nyene neza na neza murabe nimba bitashitse neza na neza mugesha Efeso ni chapero gamo tubatira gutyo gutyo muri buri gihe yaravutse ukuntu riteri yokora n'ukuntu wesere yokora kandi ridini rya Pentecote rizokwinjira muri Laodikia hakazu yaze ariko hagati muri ibyo yo kwega abantu ibyo nibyo nibyo neza na neza turi kwiherezo yo ndanezerewe cyane kandi yo nkuko nibonye ubwanje nitandukanije no kuraba abagenzi banje nibindi no kubona isi nuru zazane irimo rero no kwiyumvira yuko kuza kumwami kuriye kuriko kuregereza cyane turi kwiherezo ry'igihe imitima y'abantu irananiwe kubera ubwoba ahantu hose abantu bose baragabisha ku maradi umwanya wose mwitegura gutegwa kuvuye mu kirere mwinjize kimwinjize ikiri yamaze muce mu cumba ico munsi muzokwinyegeza ibyo gute ntimushobora kwinyegeza ibyo yemwe ico kintu kizokwimba ahantu hangana ni metero 46 mwisi akubiro metero 241 kwadrato yemwe uguhungabana kwabyo rwo namba bikubise ngaha byonyiganyiza Indianapolis bikayikubita hasi yemwe byocamwe ibice Indianapolis bigakubita neza ngaha irwisivire murabona kimwe muri ibyo biragoye kuvuga ibyo bafisi iruhande y'ibyo kandi murabe ntimutegerezwa ku muraza uburusiya ntibutegerezwa gukora ibyo igihugu cya Kiba kirashobora kubikora ahantu hariho hose hatoya abantu ahantu hatoye hangana na na hariya hoshobora kubikora gupfukisi yose ikintu conyene mutegerezwa gukora nu ukuyishira ku murongo no gukwega umugozi ntimukeneye ingabo mukeneye gusa umuntu ashirukanya wo kubikora mu biganza byo murwanizi byo nivyo neza na neza yo bikora kandi rero biraheze byose biraheze rero ariko yo mundeke ndabaha iki kintu giheza giye iyo tubona ivyo byegereje iyo tubona yuko byoshobora shiki imbere yo mu gitondo mwibuka ishengero rigenda imbere yuko bishika izamugwa rizi imbere ubu kugira ngo mutazazanigwa mwibuke Yesu yavuze ati nkuko byari biri mu minsi ya Noa nuko bizoba birimeze mu minsi ya mwibuka imbere yuko imvura iyari yo yosigwa Noa yari mu bwato murabona Noa yari mu bwato yari yatwawe aciye muri ibi kandi ubu Noa ni ikigereranyo cy'abayuda ariko Enoki yagiye muhira dapfuye kandi igihe Noa yabona Enoki agiye yamenye ko igihe kigeze cyo kwinjira mu bwato ibyo nibyo icyo cyari kimenyetso cya Noa igihe Enoki yataha muhira kandi bunonye n'ishengero ry'abanyamahanga rijanywe rero azimenyekanisha kuri Isirayeli murabona ibyo nibyo mwibuke mu minsi ya Loti nk'uko Yesu yavuze imbere yuko urubeya na rutoye rw'umuriro rugwa ku isi urya mu marayika yavuze ati munyaruke n'ingoga musohoke nga kuko sinshobora gukora ikintu na kimwe gushika muci imbere yuko umuriro uwo ari wo wose kubita Loti n'umuryango wiwe wari wasohotse kandi wagiye rero izamugwa rizoba imbere yuko imibabaro itangura imibabaro abantu benshi barabyitiranya tuzobishyira ku murongo iri yinga umwami abishatse umwami adufashe mwibuke murindiri y'igihe gihambaye cy'imibabaro yabaye ndamba mu bigereranya muri bibiri y'ibyo byari iminsi y'ingorane za Yakobo murabona igihe hagira ingorane ibyo ntacyo byasana n'ibyo abanyamahanga abanyamahanga ntacyo bapfana n'ibyo nta kigereranyo cyabyo muri bibiliya ishengero ryo mu mahanga rirazamugwa kandi murindiriye yuko amazi ahinduka amaraso n'ibintu nk'ibyo ibyo bigaruka kuri Isirayeli ubwira kandi hariya hamwe na Mose na Eli y'igihe hazogaruka bazogaruka Eli y'ubugira kane agaruka mu ntemu nta n'umwe muri bo muri abo yapfuye canke Mose yarapfuye ntibamenye aho bamuhambye ntiyahisemo kuzukira ahantu ranaka hagati y'ubu na hariya kuko ku musozi wo gukayangana hajyari hariya avugana na Yesu sibyo murabona rero bazogaruka maze batwe kandi baryame mu gisagara cha mpemu citwa Sodom aho umwami wacu yabambwe Yerusalemu bazoba bariko barigisha abayuda kandi bakubisisi maze bugara majuru n'ibindi nk'ivyo kandi herezo ry'igikorwa c'Imana c'abanyamahanga kizobandanya maze gifatane n'ivyo kandi abanyamahanga bazotaha muhira kandi ico gikorwa c'Imana kizobandanya bizoba ari herezo ry'ibintu byose ibice bibiri kuri bitatu by'isi byaguye kandi n'ibindi byose igihe ibyo biziga biryamye mu mabarabara iminsi itatu mwitegereze uko byari bimeze muri aba ya mafoto nakuye hariya muri Amerika yo mu buraruka igihe bica urya mu misionari w'umupentekoti hariya umukenyezi wiwe baryamye mu ibarabara kandi we n'abana biwe batoya umukobwa mutoya inanda yiwe ntoyi zimbye ivyimbye gutya ntibigeze babahamba baca iruhande bakabacira ko gutya mu gihe cy'iminsi itatu canke ine mwene data kopo yafashe ifoto ndazifise muhira murabona ukuntu bakora hanyuma bararungikiranye utuganuke murabu ukuntu ivyo bibigereranya muri bibiliya murabona irihe shengero rigiye gukora ivyo ivyo nivyo biri hafi kandi biriko biraza ni nk'inzoka ubunyene nyene n'uburiganya bushoboka ikimenyetso cy'ibintu biri ngaho ubunyene murabe ubuvugisha umwami yampaye muri 33 ukuntu vyoshika bazokwemerera abagore gutora mu gutora bazohitamo umuntu atariwe ibintu ndwivyo tanzwe kandi bitanu muri byo byaramaze gushika ikintu gikurikira cyari umugore ahambaye ishengera ubushobozi cyane ikintu kinaka caganzizi leta zunze ubumwe gutegeka hanyuma nayibonye imeze nk'umunyo tusanzaye igihe vyagera ku iherezo cyari gihe ciherezo bwavuze buti bogiza imashini yoshobora gutwara ntibari bakeneye kugira umushoferi muri yo barayitunganije gusa bwavuze imyaka 11 mpemu yera yarambariye bari ngaha kurupapuro biringa kurupapuro ntimushobora kubihakana biringa kurupapuro nkuko mpemu yera yavuze imyaka 11 imbere yuko minyote line wubakwa navuze nti abadagi Amerika izoba gusa umukuru w'igihugu Roosevelt azoba umubisha muri bose kandi nivyo yara mubaye sukugira ngo mbabaze imishobisho by'abademokrate ariko ndababarira sumu demokrate cyangwa mu republiko ni Yesu Kristo umwana w'Imana turiko turavuga ko sindi umudemokrate cyangwa umurepublikani ndi umukristo kubw'ibyo rero bo icyo byari byo byose ariko mwitegereze hariya rero murabe ngaha wa munsi wundi namba mushaka kuraba icyo mugwi w'ibihema arico gufata ayo mamashini maze bakaya hinyanyuraho igihe cyose watora umushinga ntahe Nixon wotegerejwe gutora urya mugabo icarimwe Edgar Hoover ha yakuyeho ayo mamashini ni bangahe babisomye emwe atankeka bari mu binyamakuru byose mu makuru n'ibindi bintu byose murabona aho tugeze nta kintu na kimwe cicizigirwa kikiriho atari Kristo aminayo iki gitabo cha kera gihezagiye nivyo nico cyonyene kikubwira uwuriwe ahuva ni yuri kuraja ego mugenzi niki gitabo cha kera gihezagiye yo kintera kumukunda mweho kwizera data kwizera umwana kwizera mpemu yera abo batatu n'umwe amadayimoni azohinda gashitsi n'abanyabyaha bikangure kwizera Yehova bituma ikintu cyose kinyiganyigamina mbega umunsi uhambaye uri imbere yacu bagenzi uguhishurwa kwa Yesu Kristo Imana yahaye umumarayika wayo maze araza bibarira Yohana kugira ngo bishobore kumenyekana mu bihe by'ishengero ibintu bitubikiwe umwami duheza agira ubu mu gihe duhagaze kandi wari we wese ariko avuza piano namba wo bishobora duga umurya duza umurya mutoya jana rijya zina rya Yesu umviriza ubu hariho atankeka hariho abashitsi hagati yacu mu rusengero muri iki gitondo ndashaka ko mubaramutsa mubatumire bajane namwe muhira n'ibirenzaho kandi mubaha ahantu bose bi aba ikikaze ndashaka ko umuntu wese amenya neza yuko aja kubikora kandi mwibuke ko igikorane kijya gutangura isahimwe ijoro kandi sahimwe ni minota 30 nzoba ndiko ndavuga iyerekwa ry'ipati mwejo mwijoro umwami bigombye nzoba ndiko ndavuga ku vyerekeye igihe cya mbere cy'ishengero y'Ifeso cy'ishengero ubu tugiye kuririmba jana izina rya Yesu akaririmbo kacu gatoye ako mu rusengero ko gusezera nimuze mwese aririmba ubu ni byiza jana izina rya Yesu mwana w'umubabaro n'amagorwa rizogutera umunezero riguhumuritse rijanahuja hose yo zina ry'igiciro yo riryoshe gute byizigiro by'isi n'umunezero w'icuru yo zina ry'igiciro zina ry'igiciro yo riryoshe gute byizigiro by'isi n'umunezero w'icuru. Ubu imbere y'uko turirimba igice gikurikira ndashaka ko abamethodista ababatista abapresbiteriyani abakatolika abanazareya abapiligrine horebinese bose begera hafi muramukanye n'umuntu uri imbere yanyu iruhande yanyu inyuma yanyu muvuga muti mukristo w'ingenzi mugenzi nezerejwe no kukubona ngaha muri iki gitondo nezerejwe no gufatanya nawe mu bijyanye n'ibintu by'imana ndazi ko twagize ibihe bihambaye nizigiye gusubira kukubona ngaha iri joro ikintu nk'icyo mugihe muramukanye n'abantu imbere yanyu inyuma yanyu iruhande yanyu ku izina rya Yesu dupfukame. Turasubira ijoro ry'uno munsi mwene data ni turasubira ijoro ry'uno munsi umwami w'abami mu ijoro tuzomwambika igitsibo urugendo rwacu rurangiye yo zina rihebuje yo riryoshe byizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru yo zina rihebuje yo riryoshe byizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru kugezaho kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonanira ku birenge bya Yesu kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana Imana ibane namwe kugezaho tuzobonana mugihe twunamitse imitwe kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonanira kubi